mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo agashashara ka mbere bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 18 kwezi kwa gatatu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 63 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muze twunamike imitwe yacu ku bw'isengesho. Data wo mu ijuru, turagushimira ijoro kubwiba kandi karyo ko kuza kugusenga. Turakenguruka kuba turi bazima no kugira uku guhishurirwa guhambaye kw'ibihe bidashira kugerera muri twebwe. Kandi twajira ijoro data kwiga ijambo ryawe turi hamwe, aya mabanga ahambaye anyegejwe yanyegejwe kuva ku itanguriro ry'isi. Kandi umwagazi w'intama ni we wenyine ashobora kuyaduhishurira. Ndasenga yuko yoza muri twebwe iri joro kandi azofata ku ijambo ryiwe maze ariduhishurire ku buryo dushobora kumenya ukuntu tuba basabye biwe beza kurushiriza muri iki gihe cy'iherezo. Ewe Mana, mu gihe tubona yuko ubu turi mu gihe cy'iherezo, udufashe kumenya ikibanza cyacu umwami n'intege nke zacu no kudakekeranya ku kuza vuba k'umwami. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amina. Nibaza ko yari Dawidi yavuze ati, naranezerewe igihe bambwira ngo tuje mu ngoro y'Uhoraho. Ryama ribakwe rihambaye kuza kandi ukwiga ijambo hamwe biduha ibivyizigiro bihambaye. Ubu hari benshi bahagaze kandi ngiye gusa kunyarutsa vuba uko bishoboka, ariko nizigiye yuko mwanezerewe ukuba ngaha kwa mwemu yera nkanje muri ibi bihe bimwe biheze. Kandi uno munsi hari ikintu kinaka cyabaye ntari imperutse haraciigihe, nariko ndaciga ko kuri uku guhishurirwa ngaha kukugurugura ibikimatanishijwe agashashara. Haraheze imyaka narabivuze ko nihuta ngaha, haheze nk'imyaka 20 ndibaza canke ikintu nk'ica, ariko mu buryo bumwe canke ubundi sinigeze nyene nyurwa neza na neza. Umengo hari ibintu bimwe cane cane muri utu dushashara, kuko ivyo bimatanishijwe udushashara n'igitabo cose. Murabona nico gitabo, igitabo cose n'igitabo kimwe kirugaye gitangura akarorero. Iyo mba nari mfise ikintu kimwe ngaha noberetse ico nshaka kuvuga, hano hari ikimatanishije igishashara ni kimwe kandi ukizinga gutyo ukuntu cari kizinze. Rero ukizinga muri ubu buryo kandi ku mpera hari igice gitoye kirenga ko gutya, ico ni kimatanishijwe agashashara ka mbere. Ni byiza cyane rero iki ni igice cya mbere cy'igitabo. Hanyuma rero kimatanishijwe agashashara gikurikira kizinzwe gutya gusa ku ruhande, kandi kizinze muri ubu buryo gutya, kandi ku mpera ngaha hari ikindi gice kirenga ko rero bibaye ibimatanishijwe udushashara bibiri. Kandi ni muri ubu buryo Bibiliya yose yanditswe mu mizingo, kandi rero kumena utu dushashara vyugurura amabanga y'igitabo. Mbega mwoshoboye kwiga muri Yeremiya ukuntu yari yaranditse Bibiliya, benshi muri mwebwe mwavyanditse jo mu ijoro ku ibi bimatanishijwe udushashara vyanditswe, kandi vyashizwe kure kugira ngo bikwe gushika agarutse imyaka inyuma y'imyaka 70 y'inyagano yari yagarutse kandi yishuje ubutunzi bwiwe. Kandi atankeka ndakunda kuvyiga, ntushobora nta buryo bwo kubivuga vyose, kuko ni ijambo ry'ibihe bidashira kandi n'igitabo cy'ibihe bidashira. Ku bw'ivyo dutegerezwa gusa gufata ahantu hakuru hakuru, kandi uno munsi mu kwiga nanditse ivyanditswe vyinshi ku buryo mushobora kuvyiga, kandi vyongeye kandi amabanda azohishura vyinshi kuri vyo mu gihe mwiga, kandi hari ibintu vyinshi cyane namba noshobora guhagarara gusa kuri aritari maze nkabihishurira. Mhabiba hishuri rubujo nabi hishuri we mchumba mana we vyo wabite igomwe. Ariku yo mujenga ahamu wa mngi utakandu mera. Mhugu simbi binumazu kagira geza gusa kuza niraba nivyange negwa kuburyo bashobora kubibona. Atanghe kanda nezerere gwigandiri mbo mwene dati ingere na hejeje kuriri mba yanma nutavuye mugiza. Iya tawaya vuye mugiza vgiwe mbega tukoba turihe tukwesiri jororero turakenguru kayuko ya manuse kugira ngo adufashirero hamwe n'abantu benshi bahagaze turaja kunyarutsa gusanga uko dushobora simvuze yuko tugiye kunyarutsa ariko nshaka kuvuga ko tugiye gutangura vuba uko bishoboka rero ubu tutsingura rero inyuma yi twarabonye igice ca mbere ca kabiri ca gatatu ni ca kane ni ca gatanu ijoro riheze rero iri joro dutangurira ku gice ca gatandatu civyahishiriwe Yohana rero mu gihe twiga kino gice turisunga ahantu hatandukanye no mu isezerano rya kera na rishasha birasa kuko igitabo cyose no guhishurirwa kwa Yesu Kristo murabona ivyo byose hamwe no guhishurirwa kumwami Yesu uguhishura kwa Yesu Kristo ni Imana yihishura muri ico gitabo yihishura biciye muri Kristo muri ico gitabo kandi Kristo ni guhishura kw'Imana yaje guhishura Imana kuko we ni Imana bari bamwe Imana yari muri Kristo yiyunzuza n'isi mu yandi majambo nti wo kwigira umenyanye n'iki Imana yari gushika yigushika yihishuye muri Kristo rero ushobora kubona nawe raniyumvira haraheze imyaka yuko nkumbura Imana yari inshavuriye ariko ko Kristo yankunda naje gusanga ari umuntu umwe murabona kandi Kristo umutima nyene w'Imana kandi ubu mugiye twiga ibi turabigereranya rero ibitabo vya mbere bitabo vya Bibiliya vyahishuriwe Yohana kandi twarize ivyo bintu bikwiye nibihe by'ishengero ibihe by'indwi by'ishengero rero hariho ibihe ndwi by'ishengero ibimatanishije udushasharandwi inzambandwi inzavya n'impemu zanduye zisa n'ibikere kandi ibi byose bija hamwe mana ese ukuntu nifuza kugira ikibaho kinini yamaze nkabicapako byose uko ndabibona murazi gusa ukuntu kimwe cyose gifata umwanya wacu narabicatse ku rupapuro ruto ariko na murabizi kandi ikintu cyose kugeza ubu kiratunganye neza kandi hamwe n'umwanya nibihe nkuko vyaje kandi vyagiye kandi kintu cyose carinjiranamo ku buryo butunganye rero bishobora kuba atari byo neza ari kuko bimeze kose nibyo kuruta ibindi byose ndabiziko kandi ndazi ko namba nkozi byiza kuruta ibindi byose kandi ngakora ikosa mu kugerageza gukora ibyiza kuruta ibindi byose kandi byiza kuruta ibindi ndabiziko Imana izomparira tankeka kuba nara akoze ibyo kosa namba narabikoze nabi ariko rero ivyo bitabo vya mbere nibihendwe byishengero vya mbere kandi rero tubona yuko mu gice ca kane cy'ivyahishuro Yohana yarazamuwe murabona tubona amashengero nta bintu byinshi cyane bivugwa kuri ivyo biye byishengero aho niho nibaza ko barya abantu bagiye kuzotangara baba bashiri ishengero hariya mu mibabaro kuri ibyo bintu bitegerezwa gushika kandi nk'uko navuze kuwiyingejo ikintu cya mbere mwomenye iyo mibabarizo cyayizmo kandi muzibaza impamvu bitabaye ukuza kwa mbere ryarizamurwa kandi bizomera nk'uko byabaye byararenganye kandi ntimwabimenya murabona rero nta bintu byinshi byasezeraniwe rirya shengero ry'abanyamahanga umugeni rero ndashaka ko mufata mu mutwe ko hari ishengero n'umugeni murabona mutegerezwa kwama mubifata muri bitatu bine sivyo bitatu indwi icumi cumi na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo ine na mirongo itanu ivyo biharuro ndibidaciga kagurika Bibiliya kandi Imana irongora ubutumwa bwayo na nibiha ibiharuro vyo muri Bibiliya muri ivyo biharuro kandi mubonye ikintu kinaka kija kure ya kimwe muri ivyo biharuro vyoba vyiza mwitegereje ikintu gikurikira ntikizoba arico mutegerezwa kubisubiza ngaha aho mwatanguriye mwene data fayire mwene data livai nibaza yuko ari ngatwa ariko turavuga uwundi munsi ku bantu bafata inzira itariyo ni nko kurasa ku kintu kinaka nambirya nko itunganije neza iringanije neza kandi itumbere itegerezwa gukubita ku kintu kinaka kiretse umunwa wayo utiringa utiriganye uravya hatariho canke ukajugumira biyitesheje intumbero canke hariho hose canke umuyagaho woba watanguriye hose hari uburyo bumwe gusabwo ukora n'ukugarukaho vyatanguriye inzira amazi ugasubiramo kugira ngo ushikire ikintu kinaka bitabaye uko yemwe ntibikubita ku kintu kinaka nta kindi kandi uko niko bimeze mu kwigicanditswe nibaza namba tubonye dutanguye ikintu kinaka nga maze nta kigende ntikigende neza murabona nti ego twakoze ikosa hano hana dutegerezwa gusubira inyuma ntuzotora inyishu yavyo n'ubwenge bwawe gusa si twarabibonye gusa mu vyanditswe yuko atamuntu mwijuru canke kwisi canke munsi yisi canke yigeze kubaho canke azokwigera abaho ashobora kubikora umwagazi w'intama wonye nushobora kubikora rero ugwamo rwo mu seminari cyo uvyo ushobora kuba cyose naco bivuze murabona umwagazi w'intama ni wategerezwa kubishura nta kindi rero turize kwa za aja kudufasha Yohana yaradugijwe mu gice cya kane kugira ngo abone ibintu byabaye ibiriho nibigira ye kuza ariko ishengero rirangira ku gice cya kane kandi Kristo azamuri ishengero rijanwa hejuru mu kirere kumusanganira kandi ntiriboneka gushika ku gice cya 19 igihagaruka hamwe nk'umwami w'abami n'uganza baganza hamwe n'ishengero kandi rero yo ndifuza umunsi umwe yuko dushobora kuribiringaniza byose nkumbura imbere yuko aza namba atari uko tuzobibona uko bimeze kose rero nta kibazo rero muri iki gice cya 5 kumenwa kutudushashara kandi ubu igitabo cyugajwe dushasharindwi ubwa mbere dushaka kusoma ikimatanishije agashashara ka mbere ijoro riheze kugira ngo twongere ko gatoye kuvyo twabonye tubona yuko igihe Yohana yaravye maze abona kijya gitabo kikiri mu minwe ya nyeneco w'inkomoko imana muri buku kuntu catakaye na Adamu yatakaje kijya gitabo cy'ubugingo kubera ubwenge bwa Satani hanyuma yatakaje iragi ryiwe yatakaje ikintu cyose kandi nta buryo bwo gucungurwa rero Imana yigize ubusa n'umuntu yaramanutse maze ashika umucunguzi kuri twebwe kugira ngo aducungure kandi ubu tubona yuko mu bihe biheze ibi bintu byari ibanga bitegerezwa kutwugururirwa mu gihe cya nyuma rero tubona kandi muri ibi yuko ubwo nyene Yohana yumvise iri tangazo ko umubyeyi mucunguzi yegera imbere maze agasaba ibyiwe nta muntu yari ahari yashobora kubikora nta muntu mwijuru nta muntu mwisi nta muntu munsi y'isi nta n'umwe yarabereye no kuraba igitabo mwe yumviriye ibyo gusa nta n'umwe na gatoya abereye no kukiraba kandi Yohana yatanguye gusa kurira yamenye yuko yo atamahirwe yarahari yo gucungurwa rero ibintu byose byari byananiwe kandi vuba yabonye ukurira kwiwe guhagaze n'ingoga kuko yamenyeshejwe na kimwe mu binyabugingo bine canke abakuru ahubwo umwe mu bakuru yavuze ati nturire Yohana kuko intambwe yo mu muryango wa Yuda yaranesheje mu yandi majambo yaratsinze kandi yaranesheje Yohana hindukiye yabonye umwagazi w'intama usohotse ategerezwa kuba yari yuzuye amaraso kandi yakerewe kandi yakomeretse wari wishwe yavutse yuko umwagazi w'intama wari wishwe kandi atankeka wari ucuzu y'amaraso namba warakerewe umwagazi w'intama kandi warishwe ukuntu urya mwagazi w'intama wari umeze uko biri kose bari bawukasemwe ibipande ku musaraba amacumu mu rubavu imisumari mu biganza no kubirenga mahwa mu gahanga wari umeze nabi cyane hanyuma uwo mwagazi w'intama wigiye imbere wagiye ku wari yicaye ku ntebe kandi kandi yarafise icemezo ecinyeguye gucungurwa kuzuye rero umwagazi w'intama waragiye maze ufata igitabo mu kiganza cuwo yari yicaye ku ntebe kandi yarafashe maze amene udushashara hanyuma yugurura igitabo kandi rero igihe ivyo vyashika tubona ko hategerezwa kuba harabaye ikintu gihambaye cashitse mu ijuru kuko abakura batama 24 n'ibinyabugingo n'ikintu cyose mu ijuru batanguye gusemera batarabereye kandi ngahaje abamarayika maze basuka inzavya z'amasengesho yabera bera bari munsi y'igicaniro bavugije induru bati urabereye we mwagazi w'intama kuko waratu cunguye kandi ubwatugize abami n'abaherezi kandi tuzoganza ku isi yo mana we kandi nibyo igihe yugurura kirya gitabo murabona igitabo mu by'ukuri categuwe kandi canditswe imbere y'itanguriro ry'isi iki gitabo bibiliya mu by'ukuri canditswe imbere y'itanguriro ry'isi kandi Kristo ari we mwagazi w'intama yishwe imbere y'itanguriro ry'isi kandi abagize umugeni amazina yabo yashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'itanguriro ry'isi ariko cyari kimatanishijwe ishashara udushashara kandi ubu kirahishu wabamazina yabo yarimo hari ibicerekeye kose kandi mbega ikintu gihambaye kandi Yohana igihe yabona yavuze ati ikintu cyose mu ijuru ikintu cyose munsi y'isi ikintu cyose cyamwumvise avuga ati amini mihezagiro n'icyubahiro yagize gusa by'ukuri ibihe byiza kandi kuko umwagazi w'intama wari ubereye kandi ubu mwagazi w'intama urahagaze ubu iri joro mu gihe twinjira mu gice cya gatandatu afise igitabo mu kiganza ciwe kandi atangura kugihishura kandi yo nokitse neza na neza uyu munsi kandi nizigiye yuko abantu ari abamuhemu nubaye nihenze biteye ubwoba kuri byaba bitabaye uko nk'igihe cy'isaha zitandatu uyu munsi igihe mwemu yera yaza mu cyumba maze akankosora ku kintu kimwe nariko ndandika cyo kuvuga nariko ndabikura mu bya kera nta kintu nari mbifise ko sinzi icyo ikimatanishijwe agashashara cya kabiri icyo ari cyo nk'uko atani kindi nzi ariko nasubiye ku bintu bya kera ikintu nigishije araciye imyaka myinshi kandi naravyandika kandi nari negeranije ibyo bintu ibintu nakuye ku Muhinga Smith abigisha benshi bahambaye badasanzwe nabikuye mu bahinga bahambaye badasanzwe kandi bose barabyizera ku bw'ibyo nari navyanditse kandi nari negeranije kuvuga nti nari negereje kuvuga nti yemwe ubu ndaja kubyiga ndabyisunze nuko aho nk'igihe cy'isaha zitandatu ku murango mwemu yera aramanuka nyine mu cyumba maze ibyo bintu byose biruguruka kuri jewe kandi byari ibyo murabona ku bw'ibyo kuri iki kimatanishijwe agashashara cya mbere cy'ugururwa ndazi ntakekeranya mu gihe mpagaze ngaha iri joro yuko uko ari ukuri ku butumwa bwiza agiye kuvuga nganda ndazi gusa ko ariko kuko nambihishurwa rinyuranije n'ijambo rero sihishurirwa kandi murazi hariho ibintu bimwe bishobora gusa nk'ukuri neza na neza kandi yama atari ukuri murabona bisa nk'ukuri ariko siko rero turabona umwagazi afise igitabo ubu rero ubu mu gice cya gatandatu turasoma mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twa dushashara ndwi tumatanije cya gitabo numva kimwe muri bya binyabugingo bine kivuga nk'ijwi ry'inkuma kiti ngwino mbona ifarasi y'igitare kandi yicaye ko yari afise umuheto ahabwa igitsi bagenda nesha kandi ngo yamanesha ubu n'agashashara ka mbere icyo tugiye kugerageza ku bw'ubuntu bw'imana kugisigurira ijoro uko dushobozwa kandi ndamenye ko umuntu agerageza gusigura ibyo ariko agendera mu kintu kigoye namba utazi icyo uri kurakora murabona ku bw'ibyo nimba bije kuri jewe ku bw'ubwishyurirwa nzobibabwira namba gusa ntegerezwa kubikura mu byiyumviro byanjye rero nzobibabwira imbere y'uko y'ukubivuga ariko nkubwo by'ukuri mpagaze hano iri jori ibyo nabihawe uyu munsi namushobora byose ari bishasha sinkunda gusa kuvuga ibintu nk'ibyo ari ki iki gice cy'ibyanditswe ndi ndizigiye ko muzi byerekeye ibyo ndiko ndavuga ubu murabona rero murazi kandi ntimushobora kuvuga ibintu namba ikintu cyotegerejwe kuba kirambitse hano imbere y'uko gishika ntushobora kukivuga gushika ikintu kinaka kishitse hariya kigishitse hariya murabona muriko murasoma muriko murumva ikintu kinaka murabona rero urya muzingo w'igitabo kimata nijushijwe udushasharandwi rero wugurura umwanaragwa n'umwagazi w'intama nibyo tuza gushikirira ijoro mana dufashe mu gihe utu dushashara tuza kumenwa no kugurugwa amabanga y'icyo gitabo arahishugwa rero murabona iki ni igitabo cyugaye kandi turabyizeye sibyo turizeye yuko ari igitabo cyugaye rero ntitwigeze tumenya ibyo mbere ariko niko biri kimatanishijwe udushashara ndwi nuko biri inyuma y'icyo gitabo icyo gitabo kidomba gije kudushasharandwi tukimatanije namba twari ko turavuga ibyerekeye ubu bwoko bw'igitabo bwo bari nko kuzinguruza imigozi ndwi ariko si nk'uko ubwo bwoko bw'igitabo ni umuzingo w'igitabo kandi rero iyo igihe umuzingo uzinguruwe n'umwe kandi imbere mu muzingo cyo ni cya kabiri kandi neza hano havuga ibyo ari byo ariko nibanga ariko twarabisuzumye ariko mwibuke igitabo kiwugaye kandi icyo gitabo ni igitabo cy'ibanga cyo guhishurirwa n'uguhishurirwa kwa Yesu Kristo murabona igitabo cyo guhishurirwa kandi ubu murabizi mu bihe byose biheze umuntu yarasesangura kandi yaragerageza kwinjira muri byo twarabikoze twese kandi yamara igihe kimwe ndibuka namba umushinga ntahe bo hano yashitse akabari hano cyangwa bamwe mu bantu biwe sinshaka igitutsi icyo ari cyo cyose umushinga ntahe bo hano n'umugenzi wanje rwose kandi yari umuyobozi mu kazi ka leta igihe nakora hariya igihe nakizwe ubwa mbere nariko ndamubwira igihe ingene ndiko ndasoma igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana yavuze ati naragerageje gusoma icyo gitabo ndiko niko yavuze kandi umushinga na Yohana yari umuntu mwiza kandi yari umunywanyi w'ishengero hanyuma sinzi neza iryo yakomokamwe ariko yavuze ati nibaza ko Yohana yariye imfungurwa zo kumugoroba zirimo ipiripiri tukura hanyuma agenda kuryama indya yuzuye naramubwiye naho nari gutakaza akazi kanjye navuze nti ntibiguteye isoni kuvuga ibyo kandi nari umusore gusa ariko navuze nti nta soni kuvuga ibyo kubyerekeye ijambo ry'Imana murabona yamara nari umwana gusa sinarenza nkumbura imyaka 21 cyangwa 22 kandi akazi kari kagoye hanyuma twari twuzuye uguhagarika umutima ariko yamara ariko hari ubwoba muri jewe igihe jewe rivugwa nabi numvise kuvuga nabi kubyerekeye ijambo ry'Imana ijambo n'ukuri ryose n'ukuri kubw'ibyo ntiyari inamba indoto cyangwa ukurazirana sibyo Yohana yari yariye yari ku kizinga cy'ipatimosi kuko yagerageje gushyira ijambo ry'Imana mu buryo bw'igitabo kandi yari yihungiye hariya ku bwa leta y'i Roma kandi yari kuri iryo zinga ku munsi w'Imana hanyuma yumvise inyuma y'ijwi ry'amazi menshi hanyuma ahindukira kuraba amazi abona ibiterekwa kw'amatara ndwi byiza habo kandi hagati yabyo hari umwagana w'Imana rero igitabo n'uguhishurwa ku bw'ibyo guhishurwa n'ikintu kinaka kimenyekanye ikintu kinaka cyahishuwe kandi rero itegereze kugira ntubyibagire kirugawe gushika mu bihe bya nyuma murabona ibanga ryose ryacu rirugawe gushika mu bihe bya nyuma tubona ibyo mu byanditswe hano rero amabanga y'icyo gitabo ahishurwa igihe udushashara tumenwe kandi igihe utwo dushashara tuzoba duhejeje kumenwa twose igihe cyo gucungurwa kizoba giheze kuko umwagazi w'intama avaho yasabira kugira ngo yabire inyegu ziwe yari umuhuza hagati y'ibyo ariko igihe uguhishurwa kukuri gushitse kudushashara nk'uko batanguye kutumena umwagazi w'intama uza uva ahere ibyo bihuye ni jambo twarabisomye ijoro riye byaheze yajapfuye ha hagati hanyuma afata igitabo ubwo rero ntakiri umuhuza kubera kandi bana mwisi ntambwe kandi uwo nini uwo numwami kandi ntakiri umuhuza rero uko biri kose abakinyi bo muri ibi bimatanishijwe udushashara batanguye mu gihe cya mbere cy'ishengero ubu mwibuke kubw'ibyo mutegerezwa gutahura intumbero neza namba mushibishoboye canke neza rwose uko bishoboka abakinyi ndabituko kubera ko umukinyi n'umuntu ahindagura ishusho murabona kandi muri iki gikinira ijoro tugiye kubona yuko ari satana ahindagura ishusho kandi n'abakinyi bose Kristo akina gace yagizaho yava mu ishusho y'impwemu akaba umuntu yambaye gusa umwambaro w'umukinyi umubiri w'umuntu hanyuma yamanutse mu ishusho y'umuntu mu ntumbero yo kuba umubyeyi mucunguzi ubu murabona ni ishusho y'umukinyi gusa niyo mpamvu byose biri mu migani ni kandi ingene biri hariya nk'ikinyabugingo n'ibikoko n'ibindi byose ni mu gikino kandi abo bakinyi batangurira mu gihe cya mbere cy'ishengero kuko yari Kristo yishyura ubwe mu bihendwa iby'ishengero ubu murabitahura ni byiza murabona Kristo yishyurira ibihendwa iby'ishengero
revealing himself to the seven church ages. Then
rero muri ibi bihe by'ishengero hari ubuyobe bukomeye buguma bwibonekeza hanyuma ku iherezo ry'ibihe by'ishengero ubutumwa bw'umumarayika w'indwi ni ugutora aya mabanga yatakaye akayaha ishengero murabona rero turaja kubona ibyo ariko ntibyari bihishuwe mu buryo nyabwo rero mu gihe cya bibiliya amabanga yari hariya kandi babonye ibi bintu bishika nk'uko Yohana yabibonye hano rero yavuze ati hari farasi y'igitare n'uyicaye ko ariko ibanga ry'ibyo hariho ibanga rijanye n'uyicaye ko ubu ibyo byari byo ntibabimenye ariko bitegerezwa guhishurwa ariko bitegerezwa guhishurwa inyuma y'uko umwagazi w'intama uvuye ku ntebe y'ubwami yase yo gusaba kwiwe nk'umubyeyi mucunguzi ngiye gushyira ikintu gitoya hano rero namba hariho ufata aya mabando umuntu uwo ari we wese ashobora kuvuga igihe cyose abishatse afise uburenganzira ukintu icyo ari cyo cyose cy'ukwizera kwiwe ariko hamwe murazi murabizi iyo umuvugabutumwa adashaka iyo hagati mu bantu biwe rero babuze kuyitora ariko na iyi ni hagati y'abantu narungikiwe ngo ndababwire ku bw'ibyo ntegerezwa guhishura ukuri murabona rero umwagazi w'intama hinyuma mu gihe cyo gusaba yarazi ko hari amazina hariya yashyizweho imbere y'uko isibaho kandi mu gihe cyose ayo mazina atari bwagaragare mu isi yategerezwa kuguma hariya basabira murabitahura gutoranywa kuzuye murabona ni byiza yategerezwa kuguma hariya kuko yaje gupfira b'Imana yatoranirije ubugingo budashira murabona kubwo kumenywa kwiwe imbere na mbere yarababona si kubw'ugushaka kwiwe ugushaka kwiwe ni uko atanumwe yopfa rube ariko kubw'ukumenya kwiwe mbere na mbere yarazi uzohona n'utazohona kubw'ibyo igihe cyose hazoba izina ritaravugwa ku isi Kristo ategerezwa kuguma hariya nk'usaba yitwaririka iryo zina ariko mu gihe iryo zina rya nyuma ryinitswe muri uwo muti utukura amabara rero igihe ciwe co gusaba cari giheze uwanduye nashishikare kwandura uwera ashishikare kweyere murabona kandi ava hera hanyuma hagaca hacika intebe y'imanza baragowe abazoba bari hanze ya Kristo co gihe ubu murabe ariko ibitegerezwa guhishurwa igihe umwagazi w'intama ava mu kibanza cyawo nk'umusenzi iruhande ya data rero ibyo ni byashyiriwe Yohana 5 Rera afata igitabo kidombagije kudushashara igitabo kidombagije kudushashara cyane igitabo kimatanishijwe kudushashara akatume namaza katwerekana murabe kwiherezo ry'ibiherere igikorwa cyo gusenga kirangiye ibihe by'ishengero birarangira yaje mu gihe cya mbere igihe cyo muri Efeso yarahishuye yarungitse intumwa Murabi bishika mu gihe tubandanya nguyu umugambi wabyo ikintu cya mbere gishika hariho ubwa mbere itangazo mu ijuru nibiki bishika agashashara karuguruwe ibyo nibiki ibanga rishizwa habona murabona kandi igihe ibanga rishizwa habona rero inzamba iravuga itangaza intambara icago kiraguye kandi igihe cy'ishengero kiratanguye murabona iyi ntambara iyo ntambara ni igiki umumarayika w'ishengero afata ibanga ry'imana ritarahijurwa ryose ariko igihare ifashe afatira ibanga ry'imana hanyuma ajya ku bantu bamaze guhabwa ibanga aba ajya ku bantu niki akora hariya atangura gutangaza ubwo butumwa none hatangura iki ntambara intambara ya mpemu hanyuma rero Imana ifata intumwa yiwe hamwe n'abatoranijwe bo muri icyo gihe maze ikabashyira ku ruhande basinziriye hanyuma rero iterera icyago kuri abo bamwanse urubanza rw'akanya gatoya hanyuma rero ibyo bimaze kurangira rero birabandanya kandi bashinga amadini hanyuma binjiza amadini hamwe n'ingingo yo gutanguza idini y'uwo muntu akarorero Wesleyi n'abandi hanyuma rero byose bisubira mu ruzazane kandi rero irindi banga ryaraje none habaye iki iyindi ntumwishika ku isi ku bw'igihe cy'ishengero murabona rero igihe hashyitse inzambi iravuga atangaza intambara murabona hanyuma rero ni iki gishika amaherezo rero ajarajanwa hanyuma rero iyo ajanywe rero icyago kiragwa kikabandanya urupfu rwa mpemu rukubita ishengero hanyuma iby'uwo mugwi birarangira hanyuma bandanya kurinda iyo n'umugambi uhambaye gushike bigiye kururya mu marayika wanyuma rero ntabangari ryihariye afise ariko ryegeranye ibyatakaye byose muri ibi bindi bihe ukuri kose kutari bwahishurwe by'ukuri murabona uko guhishura kuje maze agahishura ibyo bintu mu gihe ciwe namba mushaka kubibona ngibi ibyahishuro Yohana 10:1 gushika rimwe gushika nka kane muraja kubibona ni byiza cyane murabona afata igitabo kandi kidombagije kudushashara maze akatumena hanyuma akatwereka umumarayika w'indwi kuko iki conyene amabanga y'Imana nicyo gikorwa cy'urya mu marayika w'indwi rero duhejeje nyine kubona ibihe by'ishengero hamwe na kahise kose no kubigaragaza murabona ni ubutumwa bw'umumarayika w'ishengero ry'indwi cyiza cyane ahishura amabanga yose yabayeho kera ibintu byose bya kera ibyahishuriwe Yohana 10:1 gushika ndwi nibyo bitegerezwa gushika ubu mwibuka ariko mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi ahazo bagira avuze inzamba niba ndiho inzamba y'ubutumwa bwiza zoba aheraheje amabanga y'imana yose ni nk'uko ngaha haza mu bihe by'ishengero bya mbere turajya kubibona inyuma y'akanya gatoya inyigisho kandi rero bicika imvugo ubwa mbere hanyuma inyigisho hanyuma rero bicika amabwirizwa hanyuma bicika ishengero kandi mu bihe by'umwijima hanyuma mu bihe by'umwijima havuye mu guhindura ibintu nka kwa mbere ritere kandi yazananye nawe ubwoko bwose bw'ibintu bidasiguritse byashyitse muri kijya gihe cy'ishengero muri icyo gihe nyine ariko ntiyigeze abihera heza hanyuma Wesley yaraje hamwe n'ukwezwa yazanya karusho ariko naho biruko ntiyabiheraheje yasize ibintu byinshi bidaheze nk'umu kumijira mu gishingo cyo kubatiza na riteri yafashe data umwana mpemu yera mu gishingo cyo umwami Yesu Kristo ibi bintu byose bitandukanye hanyuma haje igihe cya Pentecoste hamwe n'umubatizo wa mpemu yera yara kirwanije ubu ntiyashobora kuba ibindi bihe ntabisigaye icyo ni cya Philadelphia cyangwa ubigiye gihe cya Laodikiya ariko rero twarabonye mu kwiga icyanditswe kw'intumwa y'igihe iza neza ku mpera y'igihe cyose Pawulo yaje kumera ubona ko Irene yaje kumera y'igihe Marte kumera y'igihe Luteri ku mpera y'igihe cya Katolika kandi iki Wesley ku mpera y'igihe cy'Abaruteriyano na Pentecost ku mpera y'igihe cy'ukwezwa ku mubatizo wa Mwemu yera
Age of sanctification to the baptism of the Holy Ghost.
Kandi ku mpera y'igihe cya Pentecost twotegerejwe kuronka bijyanye n'ijambo nk'uw'Imana ijya kumfasha nk'uko Imana ijya kumfashira ijoro kubibereka biciheye ngaha yuko tugiye kubona kuronka intumwa izofata ibyo bintu byose byakiriwe hagati hariya no guhishurira ibanga ryose ry'Imana kubw'ukuzamurwa ku ishengero kandi rero haje imituragaro ndwi y'ibanga itanditse na gatoya ibyo nibyo kandi ndize yuko muri ibyo yo turagaronwe izo hishurwa mu gihe cya nyuma mu ntumbero yo gukoranya umugeni kubwo kwizera kwizamurwa kubera icyo dufise ubunyene ntitwoshobora kugikora hari ikintu kinaka dutegerezwa gutera intambwe tuje imbere twebwe ntidushobora kugira ukwizera gukwiye ko gukira indwara kuvuye ku Mana bigoranye dutegerezwa kugira ukwizera gukwiye ko guhinduka mu mwanya mutoya no kugukurwa muri iyi si kandi turaja kubona yuko inyuma ya kanya gato uyu mwami abishatse turabonaho byanditswe hanyuma imanza zose zizo nkozi z'ibibi ubu murabona mu gihe ibihe byose by'utudushashara byaramenaguwe gushika ubu aho agashashara ka nyuma kamenaguwe kandi rero mu gihe bari bitegereje utudushashara no kukekeranya gukekeranya ku byo bakora ubu ku mpera y'ibihe ibihe by'ishengera abo abanyakibi bose bazofata ibibanza byabo kandi baje mu mibabaro izo nkozi z'ibibi zose z'ibyo bimatanishijwe udushasharandwi zikora mu buryo bw'ibanga mu ishengero kandi turajya kubona mu kanya ko byanakorwa mu izina ry'ishengero biyita ishengero kandi murabona neza namba ibyo atari byo ntibitangaje ko narwanije cyane amadini ntazi impamvu murabona barabiheraheza rero bitangurira hari inyuma mu buryo butekereje kandi biguma bigenda biba nabi byongera biba nabi birushirije kubandanya gushika kandi abantu babigiyemo neza bavuga bati yo ego ibi ni byiza gusa ariko mu gihe cyanyuma ibi bintu bizomenyekana kandi amaherezo bazogenda nabi cyane gushikaho bazokorokera mu gihe cy'imibabaro none ni gute umuntu ashobora kuvuga ko umugeni wa Kristo aja mu mibabaro sinshobora kubitahura murabona ajyanwa kure y'imibabaro namba ishengero ryaraciriwe urubanza kandi biciriye urubanza ubwabo kandi baremeye amaraso ni gute Imana ishobora gucira urubanza umuntu atagira icyaha na gatoya muvuga muti umuntu nk'uwo ntabaho uwizera wese yavutse ubwa kabiri uwizera w'ukuri neza na neza mu buryo butunganye nta cyaha afise imbere y'Imana ntiyizigira ibikorwa byiwe mu maraso ya Yesu niho ukwatura kwiwe kwibijwemo Bibiliya niko ivuga murabona uwabyawe n'Imana ntakora icyaha kuko ntashobora gucumura ni gute ushobora kugira umuntu umunyabyaha igihe umutukura icyo ryose ry'amaraso ya icyo ryose w'amaraso ya Yesu Kristo uri hagati yiwe n'Imana usanza zicaha gushikaho ata kintu na kimwe gisigara cyacu murabona ni gute ry'amaraso atagira agasembu ya Kristo yo kwigera reka icyaha ngo gice hariya ntashobora Yesu yavuze ati mwebwe nimubagahore nk'uko so wo mwijuru aragahore hanyuma ni gute twoshoboye no gutangura icyiyumviro cyo kuba gahore ariko nibyo Yesu asaba kandi namba Yesu abisaba ategerezwa kubicira inzira kandi ategerezwa amaraso yiwe bwite rera hishura amabanga yose yashitse mu gihe cyaheze rera icyiyumviro ni ngaha mu gihe cy'iherezo nuko amabanga yatanguye kera cyane kandi akabandanya mu bihe by'amashengero ategerezwa guhishurirwa mu kumena ibimatanishijwe udushashara aha mu gihe cy'iherezo inyuma y'uko igihe cy'ubuhuza kiri hafi guhera muri icyo gihe Hanyuma urubanza rurandindiriye abo bari nyuma, urarurarindiriye abo bari nyuma, baca muri ibyo aho ni mu gihe umugeni amaze gukurwaho. Yo, reka dusome gusa icyanditswe. Mwese murakunda kwandika bimwe mu byanditswe. Reka dufate Abatesalonike ba kabiri mu kanya gatoya gusa, hanyuma turabe ngaho umunota umwe gusa. Nini n'ikigereranyo cyiza gute ngaha, ndagikunda. Hanyuma reka turabe ego Abatesalonike ba kabiri, kandi nshaka igice cya kabiri Abatesalonike ba kabiri n'umurongo w'indwi. Reka tubirabe Abatesalonike ba kabiri umurongo w'indwi. Rero nibaza ko ari byo, nariko ndabyandika njugumira nongera mpinda gashitsi. Ibanga ry'umugararizo n'uburi riko rirakora. Mugabo hari ubibuza none gushitsa igihe azokurirwaho. Ninde ubibuza? Murabona ibanga ry'umugararizo inyuma ngaha mu gice mu gihe cya mbere cy'ishengero. Uyu ni Polo yandika avuga ibyo ati, ibanga ry'umugararizo. Umugararizo ni iki? Umugararizo ni ikintu uzi yuko utegerejwe gukora yamara ukagikora. Utotegerejwe gukora yamara ukagikora. Kandi Paulo yavuze ko hari ikintu nk'icyo ku isi no munsi, abakora iby'ubugarariji. Yo, hamwe mwo tugira dushikire. Reka dusome gusa ko gace mu munota umwe gusa, dutangurire kure gatoya umurongo wa gatatu. Ntihagira umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza kwa kureka Imana kutabanje kuboneka. Kandi wa meunete u muntu w'umugararije atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka. Ibyo ni byo mugwanizi yishira hejuru y'icitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe? No kwifuje kuba muri zimwe muri izi nyigisho mwe ugute. Kandi none murazi ikibuza kugira ngo azahishurwe mu gihe ciwe? Sikiriya gihe, sikiriya gihe. Murabona sikiriya gihe, ariko muri iki gihe murabona igihe icyo kimatanishijwe udushashara kimenwa, niho twamenye neza na neza ibyo ari byo. Uwo muntu w'indyarya ninde? Uyu muntu w'umugarariji ninde? Uyu muntu akora ubugarariji ariko ahishurwa muri iki gihe ku ibanga ry'umugararizo n'uburi riko rirakora. Abayobya bazimiza, murabona bazimiza abantu babakura ku kintu kinaka. Murabona mugabo Imana niyo ibibuza none gushitsa igihe ishengero Kristo umugeni azokurirwaho, niho wa mugarariji azohishurwa. Mu kumena ikimatanishijwe udushashara muri icyo gihe, Pawulo yavuze ati, ntabwo ari mu gihe cyanjye ariko igihe azohishurwa. Murabona umwe umwami Yesu impemu ziva mu kanwa kiwe. Ivyo turabibona mu kanya impemu ziva mu kanwa kiwe. Nimwitegereze rero icarico azo mutituza uguseruka ko kuza kwiwa kwiwe ukuza kuwo mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani. We umuntu we ibikorwa vyiwe biri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona. Atari umugeni muri bamwe barindiriye ikintu nk'icyo, kuko batemeye gukunda iby'ukuri, batemeye gukunda iby'ukuri. Kandi Kristo niwe kuri, kandi Kristo ni jambo. Ariko banezererwa gushira nemera mu gishingo ciwe. Murabona ngo bakizwe, nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreramwo ngo bizere ibinyoma. Vyategerezwa gusigurwaho nk'uko nabonye muri kazinduzi. Ca kinyoma si kinyoma, ca kinyoma ca kindi yabwira Eva. kugira ngo abatizeye ukuri bagahimbarirwa kugabita bacigwe kwiteka. Esi jambo mana we umugena amaze kuzamurwa, uyu muntu w'ubuyobe azoca yihishura. Rero we umugeni nyakuri wa Kristo yatowe kuva mu bihe byose by'ishengero. Rero ryari navutse ijambo umugeni yoshoboye kuja muhira, kandi ntuzokwigera umenya ikintu na kimwe kuri ibyo uko n'ukuri. Umuntu umwe yavuze ati, rero mwene data Braname boba yakarwe gatoya cyane. Yesu yavuze ati, nk'uko byari bimeze mu minsi ya Nowa, rero nimubimubwire. Murabona aha abantu munani, aha abantu munani barokorewe n'amazi, niko bizomera mu kuza k'umwana w'umuntu. Hamwe amajana umunani boja mwizamugwa ijorejo nta jambo na rimwe wovyumva ko canke umunsi ukurikira canke ikindi gihe bogiye, kandi nta kintu wobimenye ko. Murabona vyobaye ibisanzwe. Nibiki ngerageza kuvuga? Sindiko ndagerageza kubatera ubwoba, kubatuma mutinya. Nshaka mumere magabo, mwitunganye, mwitegure igihe cyose, muvane n'ibintu byanyu by'imbura kimazi, muje gusa mu bikorwa by'Imana, kuko igihe kigeze kure kurusha uko mwiyumvira. Rero mwibuka umugeni w'ukuri. Rero hari umugeni w'ububeshi. Ibyo tubisanga mu byajiro Yohana 17. Yavuze ati, ndi umupfakazi, nta kintu na kimwe nkeneye. Murabona yicaye kuri iki gikoko gisa n'agahama n'ibindi gikoko nako. Rero ariko umugeni nyawe azoba agizwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi agiza, ariko bazoba batowe bava muri buri gihe cy'ishengero, igihe cyose ubutumwa bwarungitswe, hanyuma abantu bakabwizera no kubwemera mu muco wose bari mu ico gihe badomwa ko ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Yesu ntiyigisha icyo kintu nyine igihe yavuze ati, ijwi ryumvikanye ku muteramye w'indwi icyo n'igihe cya nyuma cy'ishengero. Murabona kandi yavuze atumve umuko araje musohoke mu musanganire. Kandi rero ni ya nkumi yari isinziriye iraza ihanagura amaso yayo, hanyuma ivuga iti, dufate yuko nategerezwa kuronka kurarya amavuta, nanjye rero nkumbure vyo bavye sawushoboye kuyaronka ko. Kandi umugeni nyawe w'ukuri ahagaze hariya yavuze ati, turakwijije turakwijije ku bwacu, ntidushobora kuba ikintu na kimwe, nimba hari icyo mukeneye genda musenge bihagije. Hanyuma amaze kugenda umukwe yaraje maze umugeni acarinjira. Kandi rero barya basigaye hariya barya bari batunganije rya shengero ryasigaye hanze. Kandi yavuze ati, hazoba amarira no kuriboroga no kuryana insya z'amenyo. Murabona rero uwo ni watoranijwe, kandi gihinduru yumvikana umukwe araje. Rero umwe wese muri barya bari basinziriye mwivu muri bya bihe bari kanguye, umwe wese murabona si Imana nk'uko twovyumvire gusa yagiye kwironderera abantu ibihumbi bike by'abantu bike biki gihe ngo abajane n'abatoranijwe bo muri buri gihe. Kandi ico nico gituma Kristo yategerezwa kuguma kuri ya ntebe yo guhuza ngaha inyuma nk'uwudusengera gushikurya wa nyuma yinjira mu gihe cya nyuma. Kandi kuno guhishura rero kwivyamaze kuba kuzohishurirwa ku bantu, kandi babo barabona ibyabaye. Murabona murabitahura ubu ni byiza. Murabe neza basigaye mu bapfuye, abanywanyi b'ishengero ntibasubiye kuba bazima gushika imyaka igihumbi iheza. Abanywanyi b'ishengero aba Kristo ishengero ntiryasubiye kuba rizima gushika ku iherezo ry'imyaka igihumbi. Kandi rero baje guhagarara imbere y'umugeni uko n'ukuri, bahagarara imbere y'umwami n'umwami kazi Imana ishimwe. Ishengero no munsi ryiyita umwami kazi wo mwijuru. Umwami kazi wo mu ijuru n'umugeni wa Kristo yatoranijwe kandi azanana nawe. Daniyeli yarabibonye, hanyuma avuga ati, ibihumbi n'ibihumbi baramukoreye. Rero nimba muri aba ngaha muri Daniyeli, urubanza rurasasa, ibitabo birugurugwa. Rero mwibuke igihe yaza yazananye n'umugeni wiwe w'umugore akorera umugabo wiwe. kandi bihumbi n'ibihumba gizabara mukorera urubanza rurasaza ibitabo birugurugwa ikindi gitabo kirugurugwa arico gitabo cy'ubugingo sumugeni na gato yari yagiye hejuru kandi yagayagarutse hanyuma hagarara harya kuri umubanza rw'uwo rugurwo runganwe rwahakanye inkuru nziza y'ubutumwa bwiza Yesu ntiyavuze umugabe kazi w'igihugu cy'ubumanuko azovana hasi n'abikigiye ku munsi w'amateka abatsindishe kuko yavanywe ku mpera y'isi kumva ubwenge bwa Salomo kandi raburuta Salomo ari hano yahagaze mu rukinja umugabe kazi w'isheba w'igihugu cyo mu bumanuko ahagarara mu rubanza hamwe n'icemezo ciwe bwite nta n'umuyuda yahagurutse n'urwo runganwe rw'abayuda kandi barahumishijwe kandi ntibamumenye kuko bari bamurindiye ariko yaje aciye bugufi cyane gushika aho batamumenye nk'uko kandi hari ibyo mugabe kaza hambaye yicishije bugufi kandi yaje hanyuma yemera ubutumwa kandi azohagarara mu rubanza yavuze ati akire ku iteka rurya runganwe rero murabona ibice bitatu igihe cyose kirya gitabo abapfuye baciriwe ku iteka ikindi gitabo igitabo cy'ubugingo barya amazina yabo yari yanditswe mu gitabo cy'ubugingo bavuga bati nimba izina ryawe riri mu gitabo cy'ubugingo ni byiza oya mugenzi murabe ye Yuda Iskariyote yarafise izina mu gitabo cy'ubugingo rero muravuga yuko ibyo ari ububeshi Yesu muri Matayo 10 yabahaye ububasha bwo gusenda amadayimoni hanyuma barungika gukiza abarwaye no gukiza abanyamibembe no kuzura abapfuye kandi bagiye hanyuma bagaruka n'umunezero Yuda yari hamwe nabo kandi birukanya amadayimoni maze bakora ibitangaza by'ubwoko bwose kandi bagarutse bavuga bati mbere n'amadayimoni yatwumviye Yesu yavuze ati ntimunezerwe nuko izo mpemutsi bumvira yamara munezerwe nuko amazina yayo yanditswe mu ijuru kandi Yuda yari kumwe nabo none habaye iki kuri uwo mugwi w'abatoranijwe kuja hariya mu gihe cya Pentekoti no kuronka mpemu yera w'ukuri Yuda yari igaragaje icyo yari ari azoba hariya mu rukinja rero ibitabo byaruguruwe kandi n'igitabo ubugingo caruguruwe hanyuma umuntu wese yaciriwe urubanza ku bw'ico rero umugeni ahagaze harya na Kristo gucira urubanza isi mbega Paulo ntiyavuze ati mbega abwira umugeni hari uwo muri mwebwe afise icapfa na mugenzi we akubahuka kuburanira ku bagabitanya ntaburanire kubera ntimuzi yuko ari abera aribo bazocira isi urubanza murabona ngibyo abera nibo bagiye kuzocira urubanza isi no kuyiganza uko n'ukuri muvuga muti ni gute mu isi hari umugwi mutoya nk'uko sinzi uko bizogenda kugira bikoreke ariko yavuze yuko bizoba rero ibyo birahagije nk'uko ndabizi rero murabe mwitegereza abasigaye mu bapfuye abanywanyi bishengero bapfuye ntibasubiye kuba abazimu bugira kandi gushitsa imyaka igihumbi kandi rero ku myaka igihumbi barakoranye irindi zuka riraza ari ryo zuka rya kabiri kandi bari bakoraniye hamwe kandi Kristo hamwe n'ishengero umugeni si ishengero umugeni Kristo n'umwami kazi si ishengero ishe Kristo n'umugeni bahagaze hariya kandi baratatanye nk'intama ziva ku mpene uko n'ukuri ngaho niho abanywanyi b'ishengero baciye bazuka kandi nimba bumvise ukuri hanyuma batera ibitugu kuri rero hazovugwa iki igihe cya kintu kinini ya kizokuzura hose no mu kirere igihe mbere no mu byiyumviro byanyu kizohava mwabyiyumviriye kwiki muzobihunga gute kandi biri hariya hejuru mu bicu nimbonesha kure nini ya cyane y'Imana hariya n'ibyiyumviro byanyu bizobihakana n'ibyiyumviro byanyu bizobirwanya muri icyo gihe rero nimba muvuga ikintu kimwe no kwiyumvira ikindi byo bavyiza uretse ivyo mwerekeza ibyiyumviro byanyu ku Mana mu bigumize bitanduye kandi mugumane navyo kandi vuga ico kintu nyene ibihe byose murabona ntimuvuge muti rero nzovuga ko nzo vyizera ariko nzoja kuraba muryizere amina. Itegereze ibi bigereranye igituma bahonye baca mu bigeragezo by'imibabaro kubera ko batari munsi y'amaraso, bavuga ko bari munsi yayo ariko sibyo. Ni gute boca mu bigeragezo kugira bibeze igihe ya maraso ya Yesu Kristo ikakuraho ico ryose? Amaraso ya Yesu Kristo afata ikimenyetso cyose cy'icyaha n'ibindi akabikurako, kandi mwaramaze gupfa kandi ubugingo bwanyu buhishanijwe nawe muri we mu mana, kandi mwashyizwe ko ikimenyetso na mwemu yera. Muzocira muzocirwa urubanza kubw'iki? Muzokura hehe ukwezwa kwanyu? Mufise iki cobeza nimwaba muri Kristo neza na neza mutagira icaha? Ni gute mu rubanza n'urwiki? Uko nu ariko n'umurwi w'abasinziriya, abo bantu nibo badashobora kuruhunga. Rero ntibakoze iyo myaka murabona, ariko iki ni gihe cyo kuhishurirwa. Murabona murabona byarahishuwe neza kukuza k'umugeni. Impera y'imperuka ibintu bya nyuma bigiye kuza bigeze ku iherezo. Mugenzi ndabyizeye ryari sindabizi, sinshobora kubibabwira, ariko ikintu icyo aricyo cyose ndashaka kubaho iri joro nk'uko hoba ari mu ijoro noba niteguye. Murabona yoshobora kuza iri joro yamara, kandi yoshobora kutaza mu myaka 20 sinzi igihe azozira, ariko igihe icyo aricyo cyose kandi ubuzima bwanje bwoshobora kurangira iri joro. Kandi rero ibyo noba narakoze byose ngaha birangira icyo gihe, nzotegerezwa guhura nawe mu rubanza uko navuye ngaha igiti kigwiraho gihengamiye. Mwibuke igihe baja kugura amavuta boyo, muvuga muti burindira akanya gato y'umwene data Brana. Ivyo sindabizi igihe baja gukura amavuta igihe bagaruka umugeni yari yagiye, kandi urugi rwari rwugaye, kandi baratotoye maze bavuga bati tureke twinjire, tureke twinjire, ariko bari hanze mu mwijima. Ubu namba mushaka ikigereranyo c'ivyo, reka murabe muge cano wa Yesu niko yavuze, yarabivuze ko rero muge ca no wabarinjiye mu bwato ariko bwatwawe hejuru mu gihe c'urubanza, ariko ivyo ntibya agereranya umugeni wa Kristo. Enoki yagereranijwe n'umugeni Enoki. Noa yaciye yaciye mu gihe cy'imibabaro, yarababaye, yaciye se imboregwa kandi yarapfuye. Ariko Enoki yagendeye imbere y'Imana imyaka 500, kandi yaronse igishinga ntaye yarihimbara Imana no kwizera kwizamugwa, kandi yatanguye gusa kugenda kandi aduga mu bicumaza aja muhira 5 guhonja urupfu, ntiyigeze apfa nta na gatoya. Icyo ni ikigereranyo cya twebwe abazoba bakiriho, kandi basigaye ntituzokwitangira imbere cyane, ntituzozibira abantu nkatwe basinziriye kubera igihe cy'umuntu. Ibintu byaza zanywe n'igihe cy'umuntu, barahwereye icyo gihe ariko ntibapfuye, barasinziriye amina, barasinziriye ntibapfuye. Kandi ikintu cyonye gikenewe n'umukwe wo kubakangura, ego, kandi twebwe abazoba bakiriho basigaye ntituzokwitangira imbere y'abamaze gusinzira, kuko inzamba y'Imana izovuga maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho kandi dusigaye tuzoca duteruranwa nabo, kandi dusanganira umwami mu kirere. Kandi abapfuye kandi ntibaba bazima iyo myaka igihumbi itarashira, ngibyo baciye mu gihe cy'imibabaro. Byari biki nka Enoki? Murazi Nowa yitegereze Enoki, kuko igihe Enoki yagenda akabura yamenye ko urubanza ruri hafi. Rero yaguma hafi y'ubwato, ariko Nowa ntiyaduze, yarateruwe gato gusa, kandi yarerembye hejuru y'imibabaro, yaratwawe mu gihe cy'imibabaro kugira ngo ace mu rupfu. Murabona ariko Nowa yabicishijwemo. Enoki yarazamuwe atarupfu. Ikigereranyo cy'ishengero rizamugwa hamwe n'abo basinziriye gusanganira umwami mu kirere, hanyuma basigaye bishengero bacishwa mu gihe cy'imibabaro. Sinshobora kubitahura ukundi. Ubwanje Enoki yazamuwe atarupfu. Ubureka dutangure kwiga gatoyi, rero twinjire mu cigwa cyacu. Mbandanije muri ibi gusa, ntitwokwigera twinjira muri ibi kikimatanishije udushashara. Ubu murabe dufata ubu, kuko tuzotegerezwa uko tuje imbere nkumbure ejo mu ijoro canke ejo rikurikira, kuvuga ku nzamba ubu canke hanyuma, kuko inzamba bivugira rimwe n'ibimatanishijwe udusharashara nico kimwe gusigiye cishengero cugurura nico kimwe gusa murabona Deri nzamba yerekana intambara kandi canka kajagari ka politiki nzamba yerekana kajagari ka politiki kandi gakwega intambara iyo ugiye ku mu mwanda wa politiki hanyuma bigacika uruzazane nkuko bimeze muri iki gihe rero urabe neza intambara iri hafa ariko murabona ubwami buracari bwa satani iracafise uru ruhande mu kiganza ciwe kubera iki Gaza chunguwe na Kristo ariko arakora igikorwa cy'umuvyeyi mucunguzi afata abayoboke biwe gushikaho rirya rya nyuma izina ryashizwe muri kirya gitabu gushikaho amara kukironka kandi kirugaye hanyuma cashizwe ku ruhande ubu mwatahuye rero azapfuye ku ntebe yiwe intebe ya data kegera imbere afata igitabo mu kiganza cy'Imana akuva ku ntebe mazaki eshutse uburenganzira bw'ikintu cyambere akora no guhamagara umugeni wiwe amina hanyuma afatika afata umwansi wiwe satani akamuboha maze akamuterera hariya mu muriro hamwe n'abamu akurikiye bose rero mwibuke ntibwari uburusiya oya anti kristo n'umuntu aryosha aryosha itegereze gusa ukuntu aryosha aryosha n'umunyabwenge rero ego mugenzi bisaba mpemuyera gusa niwe wenyine ashobora kumutsinda muraba inzamba bisigura kajagari ka politiki intambara Matayo 24 Yesu yarabivuze yavuze ati muzokumva intambara n'impwazi intambara murabona ahantu hose muribuka Yesu avuga ati intambara n'impwazi intambara n'impwazi intambara gutyo gutyo gushika kwiherezo rero izo ni nzamba zivuga rero initwashika ku nzamba tuzogaruka hari yamaze dufata imwe yose muri izo ntambara kandi tubereke ko zikurikira ayo mashengero tubereke ko zikurikira ibi bimatani cyigwe dushashari ntambara zimuhana ntambara ariko inzamba yerekana ingorane za politike mu gihe ibimatanishije dushashara bikorana n'ingorane z'amadini murabona ikimatanishije agashashara kiruguru ubutumwa buratangwa rero ishengera iminsi yose ryamaze cyane mu nzira zayo bwite za politike n'ibyo ari byo byose bindi n'ubukuru bwayo bwose kandi yo burya butumwa nyabwo butanzwe intumwa irabandanya kandi arabanyiganyiza impande zose niho hari ingorane mu madini iyo ikimatanishijwe agashashara cuguruwe ivyo nivyo vyashitsego ego birifata neza muri Siyoni barifata neza muri Siyoni ishengero ryarashikamye neza kandi turafise byose bimeze neza nyene nk'ishengero ryo mu Bwongereza ryari ryashikamye ishengero katolika ryari ryashikamye hanyuma haje literi habaye ingorane z'amadini ego mugenzi atankeka yemwe ishengero ryarabandanije hamwe na Zwingli rero kuva kuri Zwingli barabaranije gushika ku bandi batandukanye no gushika kuri Karove hanyuma hashize igihe gito ishengero Anglikani ryarashikamye kandi ryari rimerewe neza hanyuma haje Wesley harabaye ingorane z'amadini ivyo nivyo murabona iminsi yose vyerekana ingorane z'amadini ubu ikimatanishijwe agashashara tubisomye gusa gatoya ubu nshaka kugufata ibi rero tugiye kubisoma ngiye kuvuga kandi mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twa dushashara habaye iki kandi numvise kivuga nk'ijwi ry'inkuba Yo Yesu kuntu no kwifuza kuguma kuri ivyo minota mikeyi kandi ndize yuko abantu bose bazi ibi bintu kandi barindiriye ukwirurwa n'umwami baje kwiga ubuneza bitonze kandi no kumabande naho yuko muja kuvyiyumvira ko ikintu cya mbere cyabaye igihe urya mwagazi w'intama yamena karya gashashara ka mbere umuturagaro waraturagaye rero ivyo bifise insiguro bifise birasiguritse bifise ico bivuga ni insiguro nta kintu na kimwe kiba tansiguro ni vyiza cyane umuturagaro waraturagaye ndibaza ico ari ico urya muturagaro ubu reka dusome gato reka tuzingurure muri Matayo reka dufate Uwera Yohana ubwa mbere Uwera Yohana igice cya 12 kandi mu bigumye gato Uwera Yohana igice cyacyo kandi rero reka dutangurire ku murongo wa 23 Uwera Yohana 10 ubu mwumvirize ngaha rero neza mwitonze hanyuma nti muzotegerezwa kwibaza byinshi byari byo Yesu arabishura ati gihe kirageze cuko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe murabona turi kwiherezo ry'igihe kinaka hariya igikorwa ciwe kirarangiye murabona igihe kirageze cyuko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe mbega tuvuga iki igihe kirageze aho umugeni wiwe ategerezwa kuzamurwa iki igihe kirageze yuko ata gihe gisigaye umumarayika riteguye gushira ikirenge kimwe ku isi n'ikindi ku kiyaga n'umunywa amazi hejuru yiwe hamwe n'ibirenge kandi avuga ati igihe kirarangiye kandi iruhande y'ibyo yadugije ikiganza ciwe kandi yarahiye ku yuko atagiye gisigaye igihe ibi byoshika mbega ukuntu bitunganya indahiro ntarengwa ku ishengero igihe kirageze cyuko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe ni ukuri n'ukuri ndababwire iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kagumuko kari konyine ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi ukunda ubugingo bwiwe azobubura ariko uwanka ubugingo bwiwe muri iyi si azobuzigama gushitsa ku bugingo budashira ntihagire unkorera nankurikire kandi aho nzoba ndi umukozi wanjye ntihazoba ntihagire unkorera data azomuha icyubahiro umushaha wanjye urahagaze uvuga uti yemwe yarageze ku mpera y'urugendo none urazazaniwe mbega bituma mwiyumvira iki iyo habaye ikintu kinaka gihambaye muri mpemu kibazanira yo mana we umushaha wanjye urahagaze none mvuga iki ngire nti data nunkize iki gihe yamara nicyo canzanye ngo shike muri iki gihe data eshimagize izina ryawe maze ijwi riva mu ijuru riti ndarishimagije kandi nzokongera kurishimagiza ishengero ryavutse abari bahagaze baryumvise bavuze bati n'umuturagaro rero igihe umwagazi w'intama wafata igitabo maze akamena akarya agashashara akambere imana yavugiye ku ntebe yiwe y'ibihe bidashira kuvuga icyo kimatanishijwe agashashara kari cyategerezwa guhishurwa ariko igihe cyahishirwa imbere ya Yohana cyari mu kigereranyo igihe Yohana yakibona cyari kikiri ibanga kuki nticyari kinahishuwe icyo gihe ntigishobora guhishurwa imbere y'icyo yavuze ngaha mu gihe cy'iherezo ariko biza mu kigereranyo igihe uwo waturagara mwibuka urwamoro kubita cyane rw'umuturagaro n'ijwi ry'Imana niko bibiliya ivuga murabona urwamo rw'umuturagaro biyumviriye ko wari umuturagaro ariko yari Imana yarabitahuye kuko byahishuri wewe murabona wari umuturagaro kandi mwitegereze ikimatanishijwe agashashara cya mbere cyaruguruwe ikimatanishijwe agashashara cya mbere igihe cyugurugwa mu buryo bw'ikigereranyo cyaraturagaye none ni guhite igihe cyugurutse mu ishusho yacyo nyayo mana we cyaraturagaye buno nyene umwagazi w'intama ukuye kwa agashashara mbega cyahishuye iki nticyahishuwe cyose ubwa mbere kiri mu mana hanyuma kiri mu buryo bw'ikigereranyo hanyuma rero kirahishuwe ibintu bitatu murabona kije kivuye ku ntebe ubwa mbere ntigishobora kubonwa ku mvua cyangwa ikintu na kimwe kirugaye amaraso y'umwagazi w'intama yaratanze ikiguzi yaraturagaye igihe yakivuga kandi igihe yakivuga ugendera ku ifarasi yera yarasohotse kandi cyari kikiri ikigereranyo ubu mwitegereze yavuze ko kizomenywa mu gihe cya nyuma ariko kiza mu kigereranyo cy'ishengero mbega murabitahura shengero kiza mu kigereranyo cy'ishengero ku buryo bazi ko hariho ikimatenishijwe agashashara ariko icyo ari cyo gusa yamara ntibakizi kuko n'ugendera ku ifarasi yera kandi bitegerezwa guhishurwa mu gihe cya nyuma igihe agashashara ubwako kamenwe ku bwanda atari ku bwa kirisito ariko ku bw'ishengero murabe rero yo mana we ibyo bituma mpinda agashyitsi gusa nini nizigiye yuko ishengero by'ukuri ribitahura icyo nshaka kuvuga mwe bantu ngiye kubahamagara umugeni murabona yuko mubitahura ijwi n'umuturagaro ijwi ryavuye hehe ryavuye ku ntebe aho umwagazi w'intama wari uvuye nyene nk'ubu dusabira ubu ari ngaha gufata ikibanza ciwe n'ibyo yaharaniye ariko umuturagaro wavuye mu ntebe imbere niho waturagariye Akandu mwagazi w'intama wari hanze nga umuturagaro ahantu mwagazi w'intama wari wavuye yari yapfuye ku ntebe ya data kugira ngo aje gufata intebe yiwe bwae bwite Imana ishimwe. Rero ubu ntibibacike bagenzi, twese turazi nk'abakristo yuko Imana yarahiye Dawidi yuko yohagurukije Kristo kwicara ku ntebe yiwe no kumuha ubwami budashira nga ku isi yarabikoze. Kandi Yesu yavuze tunesha antikristo n'ibintu byose byo mwisi azicarana nanje ku ntebe yanje nkuko nanesheje nanje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Murabona ubu munsi umwe azohaguruka ave ku ntebe ya data kugira ngo aje gufata intebe yiwe bwite. Ubu yegeye imbere guhamagara abayoboke biwe, mbega agiye kubasaba gute? Yari amaze gufata igitabo cyo gucungurwa mu kiganza cyiwe. Imana ishimwe yo, numva noririmba karirimbo. Vuba umwagazi w'intama azotwara umugeni wiwe kubi ruhande yiwe ibihe bidashira. Ingabo zose zo mwicuru zizoba zikoranye kuraba ibyo yo bizoba ari ibyo ubwiza bera bose bambaye imvune zera, kandi hamwe na Yesu tuzokora umunsi mukuru ibihe bidashira. Yo mana we kuvuga ibyo kwicara rera ahantu ho mwijuru, mbega bizocurika inamba dushobora kwiyumva nk'uko turi ngaha ku isi imbere yuko izamugwa riza muri ibi turi mwubu, kandi dushobora kuryoherwa no guhagarara ahantu hose ku mpome no guhagarara mu mvura kugira ngo twumvirize ibi gusa. Hazoba iki gihe tuzomubona yicaye hari yo mana weyo kizoba igihe cy'ubwiza. Yavuye ku ntebe ya data yegeye imbere ku umwana wiwe kubaye n'umwana wa Dawidi. Ivyo nivyo Isirayeli yiyumvira ko yakoze ico gihe. Mwibuke ko wa mugore ya muka Isirofoi yavuze ati wewe mwana wa Dawidi, mwibuke impumyi Barutimayo, wewe mwana wa Dawidi. Kandi Yesu yari azi umugambi ico wari ico, ntibari bwa bimenye bagerageje kumugobera no kumutuma afata intebe. Kandi na Pilato yaramubajije, ariko yavuze ati yo ubwami bwanje bubu bwiyisi, rero abayoboke banje burwanye ubwami bwanje n'ubwo mwijuru. Ariko yavuze ati iyo musenga musenge muti ubwami bwawe buziyo ushaka bibe ivyo ushaka bibe ku isi nkuko biba mu ijuru. Amina. Mbega ubwiza bw'iki gihambaye. Yapfuye ku ntebe ya data kuza gufata intebe yiwe bwite. Ubu yegeye imbere apfuye ku gikorwa cyo kudusengera kwishyuza intebe yiwe bwite. Abayoboke biwe bacungwe, icyo nicyo yapfuye ku ntebe aje gukora. Nicyo rero kinyabugingo gisa n'intambwe cyabwiye Yohana gende ingo urabe kumwitegereze muri ko murabisoma kamwe mudushasharandwe nkaha yari urwamo gumu turagaro, kandi kimwe mu binyabugingo bine. Murazi ico birya binyabugingo vyari? Twarabibonye, kimwe casa n'intambwe, ikindi casa n'inyana, kandi ikindi cari gifise mu maso hasa nk'aho umuntu, kandi hanyuma kandi casa n'inkukuma. Rero iki kinyabugingo ca mbere cavuze itegereze igihe cyose haba ikinyabugingo gitandukanye gushisaho abo bicaye ku mafarasi bane barengana, hariho ibinyabugingo bine, kandi hariho abatwara amafarasi ane. Murabe kimwe cyose muri ivyo binyabugingo bine biravuga Matayo, Mariko, Mariko, Luka na Yohana. Turaja kubigaruka ko maze twemeze icari Matayo, Mariko, icari Mariko, Mariko, icari Yohana, mwe ikimwe cyose uko vyagenda. Kimwe muri vya binyabugingo kivuga kiti ngwino urabe, yumvise ijwi ry'umuturagaro. Nuko kimwe muri vya binyabugingo kivuga kiti ngwino rero urabe, muyani majambo baha hahagaze umwagazi w'intama na Yohana hagaze hari yarabe biriko biraba. Umwagazi w'intama waje uva hari kuri ya ntebe usa n'ubishwe wutsu ya maraso, niwe wasanzwe ubereye, kandi gihe watuma ukuboko ugatora igitabo niho ibintu byose byatangura kuvuza induru no gusemerera kuvuza impundu. Murabona kuko byamenye yuko ikiguzi cy'incungu cyari cyatanzwe. Rero yari yaje kwishyuza biwe kubw'ibyo atora igitabo ahagarara hari imbere ya Yohana aracugurura, amaze amena gashashara kandi amenye ikimatanishije igitabo. Umuturagara uturagara aho hantu hose, kandi umuturagara uturagaye atankeka Yohana ategerezwa kuba yarasimbiye mu kirere igihe umuturagara waturagara. Hanyuma rero kimwe muri bya bunyabugingo bine kivuga kiti ngwino rero ubona ivyo ari byo ibihishurwa muri ivyo nga yo mana we yo Yohana ndi kivyo wabonye rero Yohana ja kuraba bona ico vyari Yohana ja kuraba ico umuturagaro wavuze niho rero iki kinyabugingo cabarira Yohana gete ngwino urari banga riri munsi ya gashashara ka mbere imuturagara ijwi ry'umuremyi byara uturagaje rero yategerejwe kumenya ibiri hariya murabona yo mana we ari ko mwiyumvira ubuyanditsi bi ari ko igihe atangura kwandika ivyo bindi imituragaro ndwi yavuze ati ntuvyandike yere yatumwe kwandika ibintu byose yabonye ari ko igihe imituragaro ndwi hariya mu byashyiriwe Yohana 10 yaturagara yavuze ati ntuvyandike na gatoya n'amabanga ntituramenye ivyo ari ivyo iri ariko iciyumbiro canje izohishurwa vuba kandi niyahishurwa izotanga kwizera k'ubuntu bwizamugwa kuri iryo shengero kugira ngo rigende murabona twaciye gusa mu bintu byose tuzi mu bubwiriza bwose twabonye ibintu byose twabonye amabanga y'Imana twabonye kuza kukoranira hamwe kumugene mu minsi ya nyuma ariko hano naho biruko harimwe bikintu kinakariya tudashobora kuronkera umuco bwacu hari ikintu kindi kintu kinaka ariko ndiyumvira igihaya amabanga atangura guseruka Imana yavuze iti bigumye rindira kanya gatoya inzobihishurira kuri urya munsi ntuvyandike na gatoya Yohana kuko bazobitsitara ko gusa bireke urabona ariko nzobihishura kuri urya munsi igihe bizoba bikenewe guhishurwa ntiyigeze ituragara ubusa ntiyigeze ituragarira ubusa mwibuke nk'akarya kama gatoya ka wino ibintu byose bifise intumbero ibintu byose bifise igituma ariko murabe umuremyi yaraturagaye kandi yumvise ijwi irijwi maze aja kuraba ariko ubu umwagazi w'intama uriko werekana Yohana wereka Yohana mu kimenyetso ca cicanditswe cishengero nka icishengero itegerezwa kumenya ivyo kwandikwa yarabimenyeretse gusa yavuze ati ubu ntuvuge ibivyo ari byo gusa ntugende Yohana uvuga uti rero ngibi byari byo neza ibijanye n'ibi munsi yakagashashara kinwe ntugene ngo ubivuge kuko ni nabibwira Yohana rero mu gihe cyose umugambi wose uzobupfuye nibanga murabona ariko gusa kuza kwiwe yavuze rero ati nta muntu azomenya igihe nzozira nzoza gusa murabona ivyo nibyo gusa si sahanje kuho kumenya ryari nzoba niteguye gusa murabona ko bw'ivyo rero yavuze ati rero Yohana yegeye imbere yiyumvira ati ngiye kubibona ubu none yakoze iki gihe Yohana yegera imbere we ubu ategerezwa gukora iki ubu utegerezwa kwandika ibigihe cy'ishengera ivyo nivyo utegerezwa gukora kuvyandikira ibihe by'ishengera andika ivyo wabonye kuri birya biterekwa kw'amatara ndwi byiza habo kwitangurira vyandikira ishengero maze ubabwire n'ivyiza maze umuturagara uravuga Yohana yarazi yuko ryari ijwi ry'Imana nuko rero ikiremwa cyasa nk'intambwe kivuga kiti ngwino uraba ico vyari ivyo maze rero Yohana yegera imbere n'ikaramu yewe kugira ngo yandike ivyo agiye kubona rero ntiyigeze abona neza ico vyari ivyo ntiyigeze abitahura ariko ico yabonye cari ico Imana yari kwirarungikira ishengero umwanya umwe rero itegerezwa kuzobikora yama ibikora ibishira ku mugaragaro iyo hageze kubishira ku mugaragaro ariko ntiyabishize ku mugaragaro ico gihe kuki kuko yari igiye kubigumiza ari ibanga gushitsa mu gihe ca nyuma kandi ijwi ry'ubutumwa bw'umumarayika wa nyuma ryari ryo gukoranya aya mabanga murabona ntiyabitomoye ariko ivyo Yohana yabonye yarabibonye gusa ifarasi y'igitare igenda ayiri kuyicaye ko kubw'ivyo nivyo yanditse murabona igihe yandika ivyo nivyo yavuze ngwinurabe rero Yohana yagiye kuraba ivyo yashobora kubona vyo kwandikira ishengero kandi yabikoze yabi yarabibonye abikoze yabonye ifarasi y'igitare n'uyicaye ko yarafise umuheto kandi agenda nesha ngo yame anesha kandi ahabwe igitsibo rero ubu ni ivyo gusa Yohana yabonye kubw'ivyo yaranditse gusa yaravyanditse vyose rero murabona ivyo biri mu buryo bw'ibimenyetso uko no kwishengero ryavyakiriye ariko hamwe n'isezerano kandi ku munsi wa nyuma yabihishuye akerekana ivyo ari vyo mana dufashe gutahura ibi vyishengero ariko ntibimenyekana neza gushitsa ku butumwa bw'indwi bw'iki gihe cy'ishengero canye imitegereza atangura iyi ntumwa y'igihe cy'ishengero ry'indwi namba muja kubibona ntitanguza idini nk'uko abandi babiye babigize mwibuke ntitanguza oya namba muja kubibona irarirwanya mbega Eliya yararirwanya atankeka yararirwanya mbega Yohana yararirwanya hamwe n'impwemu ya Eliya mbega Eliya yari afise ubuhe bwoko bw'impwemu kuri we yari nta muntu azi byinshi kuri we yari umuntu gusa ariko yari umuhanuzi yarankwa mana we none ya yaserukitse ikihe gihe neza na neza mu gihe cy'ukuvugangwa kwa Isiraeli igihe bose bagendera mu byisi maze arabizana ngaho kandi yari uwanka abagore mwego mugenza atankeka niko yari kandi yakunda ubugaragwa n'ibyo yari kamere yiwe. Rera abo bantu botegerejwe kuba baramenye igihe uwo muntu yazahari afise impemu nk'iyo kuriwe yazahari y'uwo Yohana ntiyari yambaye nk'abahambaye nk'uko navuze ijoro riheze basoma abana batoyi kandi barongora kandi bagahamba n'ibindi ariko uwo mugabo yaje nk'umuntu wo mu bugaragwa yari iki yakunda ubugaragwa. Ikindi kintu yakoze yankamadini yavuze ati rero ntimutangure kuvuga muti turabiki canke kiriya kuko ndababwira Imana ishobora gukura mwabana ba Aburahamu muri aya mabuye. Rera abo bantu botegerejwe kuba bamenye igihe uwo muntu yaza hari igihe impemu nk'iyo kuriwe iyo Yohana ho yaza hariya ntiyari yambaye nka rurangira navutse ijoro riheze n'abasoma abana batoye no gushingira no guhamba n'ibindi ariko uwo mugabo yaje nk'umuntu wo mu bugaragwa yarinde yakunda bugaragwa kindi kintu yakoze yanka. Idini yavuze ati rero ntimutangure kuvuga muti turabiki cyangwa ikirya kuko ndababwira Imana ishobora gukura abana ba Aburahamu muri aya mabuye. Ntiyari umuntu agira imyumvikano ntiyoshoboye kuyavuza ati wagiye mwagiye kuraba irenga rihungabanywa no muri abayabaga si Yohana oya mugenzi mbega yakoze iki kandi yicicuye yacicuye Herode nkuko yari yajijuye Yezekiye ye Gezeberi yagiye neza na neza imbere ya Herodi hanyuma amubwira ati nikizira akumwabira yamuciye umutwe kubera ibyo murabona yagerageje kwikura Yerisiyo mpemu nyene yari muri Yezebeli yari muri uwo mugore kandi icyo kintu nyene kiri mu ishengero rya Yezebeli uyu munsi icyo kintu nyene mbega icigwa gikomeye akuronka hano kandi ube bisa nankaho abo bantu bari bakwiye kubimenya Yohana yatangura gukankamira abantu kandi ahagaze hari yabisa nkaho bari bakwiye kumenya ko irya yari mpemu ya Elisa bari bakwiye kubitaho uri cyo nico yarari. Rero kandi tubona kandi twabonye mu bihe by'ishengero bijanye n'ivyanditswe ko twasezeranye ukugaruka kw'iyo mpemu imbere yuko igiye kirangira uko n'ukuri. Ubu kandi mwitegereze muzotahura kamere yayo rero ntazotangura ikindi gihe cy'ishengero nk'uko Ruteri na Wesley n'abandi bose babikoze ntazotanguza idini irindi shengero kuko nta kindi gihe cy'ishengero kizotangura murabo nta kizobaho kubw'ibyo ategerezwa kukigwanya kuko impemu yiwe izoba neza na neza nk'uko bari hariya impemu nk'uko nabipfutse ijoro riheze byanejereje Imana kuyikoresha incuro zitatu zitandukanye ico n'igiharuro ciwe gatatu si kabiri gatatu yamaze kuyikoresha kabiri rero agiye kuyikoresha ubugira kandi yarabivuze yarabisezeranye ubu ni mwitegereze ya mwitegereze rero igihe yabikora ntazotangura idini kuko igihe cy'ishengero rya Laodikiya n'igihe cya nyuma kandi ntumwa mu marayika w'indwi ari kumwe natwe ari kumwe nawe ntumwa y'indwi mu gihe cy'indwi cy'ishengero n'umuntu agiye guhishura kubwa mpemu yera ibi bintu byose by'amabanga bizoja nibangahe bari hano iri joro riheze duze ibiganza byanyu ndibaza ko ntategerezwa kubisoma rero murazi neza aho tari igice cy'icumi murabona ni byiza ni byiza abahindura ibintu baza guhindura ibintu ishengero ry'igihe gihe uka rimaze kugwa igihe cy'ishengero cy'imbere yaho kandi rero inyuma ya uko abahindura ibintu baza kandi bagahindura ibintu mu gihe cy'ishengero kuvaho ryari riri kandi ryaba ryarasubiye inyuma mu isi rero batangura igihe gishaje cy'ishengero naryo na ntaryo barabikorana ntaryo rero ibyo twarabibonye murabibona mu yandi majambo ntaho habaye igihe cy'ishengero katolika ishengero katolika ry'iroma hanyuma hazarite uhindura ibintu yiswe uhindura ibintu mbega yakoze iki yatanguriye hariya nyene kuvuga adahengeshanya kandi amaze kubikora yahakanye ishengero kandi ikintu cya mbere mwamenya mbega yakoze iki yubatse cya kintu nyine yasohotse mu irindi shengero rero afise ikindi gihe cy'ishengero hanyuma ikindi gihe mbere mwamenya hano haje igihe cy'ishengero kiri mu rudubi hanyuma haza John Wesley wundi ahindura ibintu murabona yubaka ikindi gihe cy'ishengero muratahura icyo nshaka kuvuga ikindi gihe cy'ishengero kirubatswe bose bari abahindura ibintu ni muraba ubutumwa bwa nyuma bw'igihe cya nyuma cy'ishengero si uguhindura ibintu n'umuhanuzi si uhindura ibintu ni munyerekaho umuhanuzi yigeze atangaza igihe cy'ishengero si uhindura ibintu n'umuhanuzi abandi barabahindura ibintu ariko ntibarabahanuzi iyo baza kubabo ijambo ry'imana riza kubahanuzi nicyo gituma babandanije n'umubatizo wa data umwana mpemu yera ibibindi byo bintu byose kuko barabahindura ibintu ntibari abahanuzi ariko yamara bari abantu bakomeye b'imana kandi babonye ibyanke ibigenerwa by'ibihe babayemo kandi Imana yarabasize kandi barwanije ibyo bintu bivuye inyuma ariko ijambo ryuzuye ry'Imana ntigigeze ribaza ko kuko nibarabahanuzi barabahindura ibintu ariko mu minsi ya nyuma ariko mu minsi ya nyuma azotegerezwa kuba umuhanuzi azofata amabanga y'Imana yagarukane kuko amabanga azwi gusa n'abahanuzi rero uwo muntu ategerezwa kuza ubu murabona icyo nshaka kuvuga ntashobora kubuhindura ibintu ategerezwa kuba umuhanuzi kuko ategerezwa kuba umuntu afise ingabire kandi ari hari yafata ijambo rero abo bahindura ibintu bari bazi ko hariya hari ikitagenda neza Ariteri yarazi ko ka urya mukate utari umubiri wa Kristo hanyuma rero yigisha tumugororotse azobeshwaho no kwizera kandi ubu bwari ubutumwa bwiwe hanyuma igihe John Wesley yaza yabonye ko hariho ukwezwa rero yigisha ukwezwa ubwo bwari ubutumwa bwiwe murabona abapentekoti bazanye ubutumwa bwa mpemu yera n'ibindi ariko mu minsi ya nyuma muri iki gihe intumwa ntizotangura guhindura ibyo ari byo byose ariko azofata ayo mabanga yose yasizwe n'abahindura ibintu ayashyire hamwe hanyuma ya hishurira abantu reka ngo nongere ndabisome byumvikane neza kuri jewe ndakunda kubisoma mbona umumarayika wendi nkomeza amanuka ava mu ijuru yambaye igicu umunyu w'amazi no mu mutwe kandi mu maso hiwe hasa n'izuba kandi amaguru yiwasa n'inkingi z'umuriro rero twarabonye icyo kintu nye ariko Kristo kandi turazi ko Kristo ari na ntaryi ntumwa ku ishengero ni byiza yitwa inkingi y'umuriro umumarayika w'isezerano n'ibindi n'ibindi yari afise mu minwe agatabo kazinguruye rero dushashara twari twamaze kumenwa ngaha turiko turamena ubu rero iki kintu kiruguruye ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga cy'ibumoso ku musozi amesemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga kandi igihe asemereye imituragaro ndwi iraturagara amajwi yayo mana we yose kandi imituragaro ndwi imaze guturagara amajwi yayo jewe Yohana nariko ngira nandike yandike iki ibyo yavuze numva ijwi rivuye mu ijuru Imana rimbarira ati matanisha udushashara udome mu ikimenyetso by'imituragaro ivutse ntuvyandike murabona umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga ni musoza amanika ukuboko kw'iburyo agutunga mu ijuru arahira ibaha ibihe bitazoshira yaremye ijuru n'isi n'isi n'ibirimwo n'ikiyaga n'ibirimwo ati ntibigitebye murabe ntimwibagire ibi ubu mu gihe tubandanya ariko mu minsi yijwi ry'umumarayika w'indwi uwo mumarayika wa nyuma umumarayika wo mu isi uwo mumarayika yaje ava mvuye mu ijuru ntiyari we yavuye mu ijuru ariko aravuga hano ijwi ry'umumarayika w'indwi ari we umumarayika bisigura intumwa umuntu uwo ari we wese arazi ibyo kandi intumwa ku gihe cy'ishengero mu minsi yijwi umumarayika w'indwi ahazobagira avuze inzamba n'ihibanga udushasharandwi byose amabanga yose y'Imana rizoba riherahejwe nk'uko yabari yabasabye bayo ubutumwa bwiza nibo bavugishwa nayo ibanga ryose rirazinguruye icyo ni igikorwa cy'uwo mumarayika murabona bizoba byoroshye cyane abantu baca hejuru yabyo gusa ariko yamara bizoba byemejwe mu buryo butunganye gusa bizomenyekana ku buryo butunganye murabona umuntu wese ashaka kubibona arashobora kubibona murabona nibyo ariko abo Yesu yavuze nk'uko yabivuze igihe yaza ati mufise amaso ntimushobora kubona Yesaya yavuze ko ariko bimeze murabona kandi mufise amatwi ariko ntimushobora kumva rero turabona yuko ibyo byanteye ubwoba naravye hariya inyuma kuri irya saha amaze niyumvira ko ari isaha zina ariko ninda ndafise isaha zitatu ntiziranagera yamara murabona ni byiza yo mana wereka tubitahure ubu raba ibi ndabikunda abandi abahindura ibintu ariko kubera kuba abantu bakomeye b'Imana babonye ibikenewe ico gihe maze bazana ibyo guhindura ibintu ariko mu byashyiriwe Yohana 10 havuga yuko ubutumwa bwari ubwo guhishura so guhindura ibintu guhishura amabanga ni jambo mu muntu Abaheburayo 4 havuga ati jambo ry'Imana rirakarishe kurusha inkota y'ubugi bubiri ririnjira gushikaho itandukanya ligahishura mabanga ari mu mutima murabona uyu muntu subuhindura ibintu nubuhishura ubuhishura ibiki amabanga y'Imana hamashengero yari shizemwo inzitane n'ibindi byose ategerezwa kuzana ijambo ry'Imana maze agahishura ikintu cyose kubera yuko ategerezwa kugaruka no kwizera kw'abana ku kwizera kwa base ukwizera kwa Bibiliya kw'inkomoko gutegerezwa kugarukanwa na marayika w'indwi rero yo mbega ukuntu ibindi abikunda amabanga yose yimatanishijwe udushashara abahindura ibintu batigeze batahura neza murabona ubu marakiraba marakikana umunota umwe gusa yemwe mu byandike gusa ni umuhanuzi kandi azogarukana kwizera kw'inkomoko kwa base rero turindiriye kuwo muntu agaragara ku rubuga azokwicisha bugufi cyane ku buryo inshuro imiliyoni 10 ku miliyoni 10 bazo emwe hazoba hakagwi gatoye kazobitahura igihe muri buku wundi munsi gihe Yohana yategerezwa kuza byaravuzwe imbere y'igihe ko ahazotsi ntumwe imbere ya Kristo ijwi ry'usemerera mu bugaragwa Maraki yaramubonye rabije cya gatatu muri Maraki n'ukuza kwa Eliya yategerezwa kuza maze agategura kuza kwa Kristo muvuga muti oya yamwe ne data Branami nigeje cyakane muramba barira Yesu yavuze ko ari gice cya gatatu rero nimufatu wera Matayo igice cha 11 n'umurongo wa gatandatu azaza kubivuga ibi igice cha 11 nizera ko ari umurongo wa gatandatu wa 4 wa gatanu cyangwa wa gatana amajaho yavuze ati asangwa mushobora kuvyakira igihe yavuga ibyerekeye Yohana uwo niwe ngumve ngira ntumi integuza yanje imbere y'amaso yanje ubusoma Maraki gatatu bamwe muri bo bagerageza kubishira muri Maraki kane oya mugenzi sibyo raba Maraki kaniyo ntumwe maze kuzisirasha yose maze abagororotsi bakagendera mu nganji y'imyaka igihumbi 10 nyota yabo rero murabona hamwe mwofata ko uyo yari hariya rero Bibiliya yavuze ikintu kitari cyo tumaze imyaka ibihumbi 2 kandi si ntirasha kandi abagororotsi bayibamwo rero bitegerezwa kuba mu gihe kizoza yo manawe ugiye hariya mu byashiriyo Yohana ukaraba ivyo iciyo ntumwe itegerezwa gukora ku iherezo ry'iki gihe rero uzobona icari ategerezwa kuba umuhanuzi ategerezwa gufata ibyahishijwe abo bahindura ibintu maze akabigaragaza ni gute Matayo 2:18-19 yogereranywa n'ibyakozwe n'intumwa 2:3-8 habaye ugwishyurwa kw'Imana abo bantu bashobora kuvuga gute ko iminsi ibitangaza yarenganye n'ibindi nk'ibyo hamwe ataguhishurirwa kw'Imana uburyo bwonyene bazobimenyamwo bazomenya nambara ibyiza canke bibi murabona ariko baciye muri seminari nizere ko dufise umwanya wo kubijamwo ndashaka kunyarutsa kubera yuko ndashaka kubagumiza hano indwi irenga murazi icyo nshaka kuvuga ibikugurura ibimatanishijwe udushashana dafise umunsi umwe kandi nifuza gusengera abagwayi uwo munsi hamwe no bishobora uburaba Maraki kane n'umuhanuzi kane azogaragaza ukwizera kw'inkomoko kwa base mu gihe cy'iherezo igihe cy'imibabaro nicagereherera abantu akantu gatoya tugira dusubize inyuma umunota aho imyaka 3 n'igice canke indwi 70 za Daniel igice cyanyuma cy'indwi 70 biza Daniel arizo myaka 3 n'igice rero twebwe ni bangahe bibuka ivyo mu gihe by'ishengero murabona imyaka 70 yarategekanijwe raba ukuntu byari bitunganye yavuze ati Mesiya azoza kandi azokugwa uko bw'ikimazi hagati mu ndwi kandi ikimazi kizoba kirenganye rero haracyari imyaka 3 n'igice irindiriwe ku bw'inyigisho za Mesiya ku Bayuda kandi Imana ntikorana n'Abayuda hamwe n'abanyamahanga icyarimwe ikorana na Isirayeli ntigihuga abanyamahanga nk'umuntu ku giti ciwe ntiyigeze ifata abanyamahanga nk'umugeni wayo yakuye abantu mu banyamahanga murabona rero ikorana na Isirayeli nk'igihugu none ubu ehiri hadi yahari ya nyene ubu nk'igihugu naronsi kete rya Paul uyu munsi Paul Boyd kandi yari kwarambwira ati mwene data Branham mbega ukuri aba Bayuda baraciye umvu kuno ku banyamahanga ibyo bavyabaye byose nukuri bazi yumvu ko bategerezwa igihe Martiteri yagira itangaza ati abayuda bose bategerezwa guhunga kandi amazu yaba gaturirwa kuko boni antikristo murabona Martiteri yavuze ayo majambo we ubwiwe mu nyandiko yiwe rero Hitler yashikije gusa ivyo Martiteri yavuze kubera iki Martiteri yabivuze kubera ko yari umuntu ahindura ibintu ntiyari umuhanuzi mana ngumuhanuzi wanje ajahezagiye isira yaravuze ati umuntu wese azoguhezagira nzomuhezagira kandi uzokuvuma wese nzomuvumu umuhanuzi umwe ashobora gute guhagarara agahakana ivyo wundi muhanuzi yavuze ntashobora kubikora bitegerezwa kujana murabona ariko nico gituma batondekanya murabona ubudagi bwitwa ko ari igihugu c'abakristo kandi bo ukuntu bafashe isira yeri bara cafise inkoni kurutugu kandi ntushobora kubanegura ariko mwibuke gusaba yuda mwicaye ngane mugire ubwo bo munsi uregereje imana ntishobora kubibagira bahumye amaso kubgace murazi yabwiye umuhanuzi yarasemereye ati mbega uzokwibagira isirayeli yavuze ati fati yo nkoni yo gupima mbega ikirere kireha gute mbega uburebure bw'ikiyaga bungana gute yavuze ati sinoshobora kubipima yavuze ati sinzokwigera nibagira isirayeli iryo ni hanga ryaya basavyi bayo akanda abanyamahanga nibateye gusa batowemwo hariya kubwo mugeni wayo uko nokuri neza nanetse ubona umugerera amahinga rero 70 yashizweho mu buryo butunganye nko Daniyeli yavuze yuko Mesiya yoje kandi agakurwaho hagati mwiyinga kandi Yesu yavugishijwe imyaka 3 n'igice rero hagati y'ibi imyaka 3 n'igice ya Daniyeli hagati yavyo hashizwe yashizwe kure ariko ubu igice cy'anyuma n'igihe cy'imibabaraho ishengero ry'abanyamahanga ririyo ibi birahayimbaye ubu ntimuhishu ntimubihushe umugena cyana n'umukwe hanyuma inyuma y'ingaji y'imyaka 10 agendera ku munyota wababi reka ndabereke ikintu kimwe mu gihe nyene tugifise mu byiyumviro nyene reka ndabereke gusa icyo yavuze icyo bibiliya ivuga kandi ntidushobora guhakana yuko ari jambo ry'Imana namba tubihakana rero ntituri abizigirwa murabona dutegerezwa kuyizera muvuga muti sindabitahura nanje nuko ariko ndamurondera ngo abimpishurire raba Eheraba umunsi uraje wakankitanura bibone bose nk'abanyamerika nabandi n'inkozi z'ibibi zose nabazobishingwa igihe kizoza kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora ni kuhoraho nyene ngabagize nta nagashami canka gashami uzobasigarana anone ni gute mubana mu muriro w'ibihe bidashira murabona ni minsi yanyuma igihe ibi bintu bihishurwa nta hantu muri bibiliya havuga ko muriro ari uw'ibihe bidashira kubwivyo kugira ngo ugire ube mu muriro w'ibihe bidashira wotegerezwe kuba ufise ubugingo budashira kugira ngo ugume ngaho hariho ubwoko bumwe gusa bw'ubugingo budashira kandi ubwo nabwo nibwo turwanira ibintu byose byagize itangura bifise niherezo umuriro wararemwe me w'umurwanizi n'abamarayika biyo kandi bazorimburwa maze babonywe bahonywe nivyo murabona ariko ibi bishitse nta nagashitsi canke agasha muzobasigarana ariko abo baho izina ryanje zuba ry'ubugororotse iryo zobarasira rifise ugukiza mu baba yaryo muzosohoka mukina matavu nk'inyana zivuye mu ruhongo rekani muzosira ibanga abanyakibi bazoba umunyota munsi ibirenge byanyu ku munsi nzoshinga ni kuhoraho nyene ingabo agize abanyakibi bazoba bari hehe inyuma y'izamugwa umunyota nimwibuka ivyagezwe vya Mose ivyo namugere yihorebe kubu ivyo kuganza abisirayeli umve nzoba rungihira Eliya uwavugishwa nanje uwo munsi uhora uhambaye kandi uteye ubwo utarashika amina ngiri isezerano rya kera rirangira uko kandi ngiri isezerano rishasha rihezwa n'ikintu nk'ico nyene mbega muzobibutsa gute ntiye mushobora raba nzoba rungihira Eliya uwavugishwa nanje uwo munsi utarashika uwo niwe gisanganya zosanganya imitima y'abantu se niyabana kugira ngo noye kuzoza ngateri so muvumo ngivyo iryo ni jambo ry'umwami yarabisezeranye bitegerezwa kuza kandi ubunamba muje kuraba neza ingene bibishikana ivyizi ingene imana ikubikora umugeni arasohoka kandi ari kumwe n'umukwe kandi rero inyuma y'ivyo abanyakibi baraturirwa n'umuriro utazima kandi inyuma yahisi yejejwe irarondo kubwaye ibintu byose bitegerezwa kubikora bitegerezwa kuva mu bihe byo kwezwa ibirunga bizosukuruka muri ico gihe cyiherezo n'isi izoturika kandi icira umuriri veho kandi aho hantu hose hakorerwa ibyaha n'ibibi ku isi byose bizocika ubusa bizoturirwa n'umuriro waka cyane rwose ku buryo bizoba bimeze nk'umuti ukuri ico ryose isubiza ibara ryarya wino kwiremwa ryayo ry'inkomoko ni ku muriro uva ku mana uzoba waka rwose ku buryo uzosubiza ikintu cyose canduye uko cyari kimeze ubugira kandi aho satani n'ibyaha byose bizoba byaturiwe n'ibintu byose aho irerisi izoseruka ari nziza nkuko yari mu itongo rya Edeni nivyo yo ico gihambaye kiri imbere yacu neza na neza igihe cikiringo cimibabaro ngicico nshaka ko mubona ubu ikintu gitoya naguye ko nga mu gihe cikiringo cimibabaro inyuma yaho umugeni yahamagawe nishengero rigaca mu kiringo cimibabaro hamwe ibihumbi 144 bahamagagwa nivyabona bibiri byo mu vyahishirwe Yohana 14 uburaba bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira ubu turazi yuko iki kiranga misi cy'abaromani dufise misi 28 rimwe na rimwe na 33 ariko ikiranga misi cy'ukuri cerekana ibi iminsi 30 kuri buri kwezi nivyo kandi dufise mufata ijana iminsi ibihumbi 1260 maze muyigabure na 30 maze muraba icyo muronka imyaka 3 n'igice neza na neza icyo nico gihe cashinzwe igihe cya Mesi yacu kubwira ubutumwa Israel nkuko byari kera hari igihe agarutse akimenyekanisha mu kigereranyo cy'igihaza igihe Yosefu yajanwa muri ico gihe gihugu kandi akankwa na bene se kuko yari umuntu wa mpemu yashobora kwerekwa no gusobanura inzozi kandi igihe yabikora yajanywe muri ico gihugu maze bamugurisha hafi intete 30 zifeza yashushanya Kristo neza na neza kuko yari mpemu ya Kristo muri we murabi byashitse ico giye kandi murabe yuko igihe yabikora yashizwe mu ibohero maze umugabo umwe yarakizwa ubundi arazimira neza na neza Yesu igihe yari mu ibohero ku musaraba igisuma kimwe cyarakijijwe ikindi kirazimira neza na neza yaterewe mu mva byitwa yuko yapfuye maze aku maze arazamugwa nuko aduga iburyo bwa Farawo ku buryo ata muntu n'umwe yashobora kubona Farawo atabanje kubona Yosefu bwa mbere Yesu yicaye iburyo bw'Imana kandi nta muntu ashobora kuza kwa data ataciye ku mwana nivyo kandi muraba igihe cyose Yosefu yagenda igihe Yosefu yahaguruka avuye ahe iburyo bw'iyo ntebe y'ubwami mwitegereze Imana ishimwe nguwo Yosefu yicaye iburyo bwa Farawo kandi igihe Yosefu yahaguruka kugira ngo ave kuri iyo ntebe y'ubwami nzamba yaravuga nimupfukame mwese Yosefu araje igihe umwamikazi w'intama igihe umwagazi w'intama uvuye kuri ya ntebe hariya ku munsi wawo y'igikorwa cy'ubuhuzi igihe uvuye kuri ya ntebe hariya hejuru amaze ugafata cya gitabo gucungurwa ukagenda amavi yose azopfukama nguwo murabe kandi igihe Yosefu yari yanswe na bene wabo yahawe umugore w'umunyamahanga Potifari yamuhaye canke Farawo yamuhaye umugore w'umunyamahanga maze abyara abana b'abanyamahanga imvange z'abanyamahanga n'abayuda batanga ikigereranyo gihambaye igihe Yakobo yari kwarabahezagira Efurayimu ku ruhande rumwe na Manase ku rundi ruhande yanyuranije ibiganza vy'iyo maze abaha umwana muto y'umugisha kandi abo bana babiri bongewe ku miryango 12 yari 10 gusa ico gihe maze abahezagira muri Yakobo ubwiwe kandi Yosefu umwana wiwe w'umuhanuzi ahagaze ngaho yavuze ati data wagize nabi yavuze ati washize umugisha wo ku kiganza cawe cy'iburyo ku mwana mutoyi aho wari kuba wagiye ku mukuru nuko aravuga ati ndazi yuko ibiganza byanje binyuranije ariko n'Imana yabinyuranije kuki si Isirayeli yari ifise uburenganzira bwo kuba umugeni yaransirongera igurisha ubusa muragwa bwabo maze yavuye ku muhungu mukuru Isirayeli uja kumushasha abanyamahanga nta n'umugisha wavuye aho biciye ku musaraba uja ku banyamahanga ariko nimurabe nyuma y'ibyo murabona muri ibyo igihe cyose yari yatwaye umugeni wiwe ariko igihe abo bahungu bamanutse kugura imfungurwa yo n'ikigereranyo cyiza naretse kuvuga ibijyanye n'agashahara ariko ntegerezwa kubivuga murabona kubera ko muza kubona ishusho neza kuruta ndabyizera aba rero igihe bamanutse kugura imfungurwa murazi Yosefu yabamenye ubwo nyene kandi Yosefu yari umwana w'indi w'iterambere aho yaja hose yama aroranigwa ni muri Nimurindira hazogarukira kwisi. Pindira ho Yosefu wacha zozira murabona. Ubugara gwabu zoshuri kamashugwe. Nkaya habasareti kandi zuba. Ry'ubugororo siri zose rukanugukiza. Mumababa yaryo yo mana w'ivyo bi. Hahe byose bikikuja rizona. Bizohinduka ibiti byiza kandi. Kandi bizoba byiza. Rabehe nguya raje nga. Hanyuma abakinira kantu gatoyi hari hanyuma. Ararungi kamaza avuga ati data aracari ho. Murabona yashaka kumenya namba se uwo muhungu yariho. Yavuze ati ego yarazi ko uyo yari mwene wabo ariko mwarabonye igihe yari yiteguye kwishurira bene wabo. Hanyuma sanga Benyamini mutariwe yavutse kuva giye kandi byo nikigeranyo cababa Yuda. Ibi bihumbi 144 bako raniye neza hariya kuva giye kandi gihe yagarutse. Yavuze ati yitegereje Benyamini umutima wiwe wari hafi gi guturika kandi mbwi mwibuke bari bafise wewe ntabwo bari bazi ko yashobora kuvuga igihe burayo yafata umusobanuzi. Yakoze nkaho yari umunyegiputa murabona. Hanyuma rero bimaze kumenyekana yashaka kwimenyekanisha yagumye araba Benyamini kandi mwibuke yasohoye umugore wiwe yari kukirimba igihe yimenyekanisha kuri bene wa kandi umugeni w'umunyamahanga umugore Yesu amaze kwankwa n'ubwoko bwiwe yafashe umugeni w'umunyamahanga kandi azomuvana hano amujane kukirimba ku nzu kwa se mu bwiza mu mazimano y'ubukwe. Hanyuma azosubira inyuma kugira ngo yimenyekanishe kuri bene wabo bamwe 144. Icyo gihe hengu yara hagaze kandi mwibuke rabi ikigereranyo gitunganye kandi gihe yagaruka ahariho Habeli ibyo bintu yarabaravye hasi. Hanyuma avuga ati atangura kuraba hanyuma batangura kuvuga bavuga ba rero Ruben urabizi ko ubu twafashwe urabona kubera yuko urazi ibyo twakoze twashize uyu muhungu mu ngorane rero ntitwategerezwa kugurisha mwene wacu uyo yari mwene wabahagaze hariya uriya mutwara komeye kandi ntibamumenye. Nico gituma Isirayeli idashobora kumutahura uyu munsi ntikiraba igihe ico kubimenya. Hanyuma rero weji biyumvira ko atashobora kumva igihe buraya ariko arabumviriza neza bavuze bati ubu turafashwe. Hanyuma Yosefu aravye ntiyari agishoboye kuvyihanganira. Rero mwibuke icyo gihe umugore wiwe n'abana biwe bari kukirimba bera bagiye atariho bari. Hanyuma avuga ati ndi Yosefu mwene wanyu. Hanyuma ariruka maze aterura Benyamini muto amugwa mwizo si hanyuma atangura kurira murabona maze arimenyekanisha. Hanyuma bavuga bati ubu turazi ko tuzokwicuza kuko twamugurishije nitwe twagerageje kumwica ubu turazi ko azotwica. Yavuze ati oya ntimwishavurire mwabikoze gusa kugira ngo murokore ubuzima. Nico gituma Imana yandungitse hano kandi amaze kwimenyekanisha. Bibiliya yavuze nkuko twabibonye amaze kwimenyekanisha ibyo bihumbi 144 Benyamini muto w'iki gihe wanamasigarira yabo Bayuda basigaye hariya niyimenyekanisha bazovuga bati izo nkovu wazikuye hehe zikora iki mu kiganza cawe. Azovuga ati yo nizo nakomerekeye mu nzu y'abakunzi banje murabona. Yo rero bazoca batahura ko bishe Mesiya ariko azovuga iki nk'ibyo Yosefu yavuze mwabikoze kugira ngo mukorere ubuzima nkimu murokore kugira ngo murokore ubuzima ntimwishavurire kubera yuko abanyamahanga ntibari kwinjizwa iyo Abayuda bataba barakoze ayo mayeri mu buhumyi. Rero yakijije ubuzima bw'ishengero kubw'ibintu bakoze ngivyo. Rero nico gituma uyu munsi ntibashobora gutahura ibi igihe ntikiragera nkuko tudashobora gutahura ibi bintu gushika igihe cyuko bitahurika kigeze. Yo mana we imituragaro ndwiyo mu vyashuriwe Yohana niyere ke umugeni ukuntu yitegurira ukwizera gukomeye ko kuzamurwa. Rero katunyaruke kuko ntidufise hafi minota 15:20. Rero iyi farasi y'igitari sigura iki reka nsome nari kure cyane mumbabarire kubona nagiye kure y'icigwa cyane ariko ndasubira nsome umurongo iyi 20. Mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twadushasharandwi tumatanije cha gitabo. Numva kimwe muri vya binyabugingo bine kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti ngwino. Mbona ifarasi y'igitare ubu tugiye ku murongo wa kabiri. Ifarasi y'igitare kandi yicaye ko yarafise umuheta ahabwa igitsibo icyo gihe ntiyaragifize agenda nesha kandi ngo yamaneja. Ivyo nivyo nivyose akoni agashasharubu mureke tumenye icyo bisigura. Turabibona icyo umuturagaro usigura ivyo nivyo neza na neza turazi ivyo murabona umuturagaro wari ijwi ry'Imana igihe agashashara kamenwa. Ubi farasi gitari siguriki, ubu ahani ho, uguishuri kwa kuza, ibi ndabi zineza mhuko, mbaka zenga andazi kwa lijambo. Nasomye gitabo chose, nashobora kuronka kijanye nivyo, kani hamwe na jewi gihe chanyuma na nagerageje kubica mu ndavyigisha gusa haheze nk'imyaka 30 nafashe igitabo umuntu munaka yambwiye yuko abadivantiste bari bafitse umuco mwinshi kukuza kwa kabiri kwa Kristo gusumba uwundi muntu wese bari bazi. Rero naronse bimwe mu bitabo byabo byiza ndabisoma, naronse igitabo cha Smith kivuga kuri Danieli byashuriwe ha, kandi yavuze ko ifarasi y'igitare yagiye yari yera kandi yerekana umuhizi, kandi muri kuno gutsinda benshi muri mwebwe bene data b'abadivantiste ngaha murazi icyo gitabo, kandi abandi benshi muri mwebwe mwaragisomye, kandi bindi narasomye bibiri cyangwa bitatu ntavyo nshobora kuvuga. Hari ibintu bitatu ibitabo bibiri nasomye kandi abo bantu bompi narabe baremeranije ko ari ukuri. Abo barabigisha beza cyane bitwa ko ari abo bashoboye cyane n'umucurenge yabandi. Rero niyumviriye nti rero nimba ntazi nzovuga icyo bavuze, ngerageze kuvyigisha uko nyene. Batanze insiguro nziza kuvuga ibyerekeye icyo byasigura by'ukuri, kandi bavuze bati rero ngahari ifarasi y'igitare, kandi ifarasi y'igitare ni inkomezi ifarasi y'intambara. Hanyuma bavuze bati umuntu yari yicaye kuri yo yari ifarasi y'igitare, yari mpemu yera, yagiye mu gihe cya mbere, hanyuma atsinda kirya giye ku bwami bw'Imana. Yari afise umuheto mu kiganza, bisigura nk'umuheto usobanura urukundo, yateye imyambi y'urukundo mu mutima w'abantu, urukundo rw'Imana. Hanyuma aranesha ibyo byimwe yumvira byo neza, ariko ibyo byumvikana neza, ariko sukuro ya mugenze ngo ntitwaro ntikwari ukuri. Baragera risigura ubugororotsi tubona ibi icegira gisigura ubugororotsi abigishwa baravyigishije yuko yari mpemu yera yanesha mu gihe cya mbere, ariko uguhishurwa kwanje kubwa mpemu yera suko uguhishurirwa kwanje kubwa mpemu yera ni Kristo na mpemu yera n'umuntu umwe mpemu mwishusha itandukanye. Rero ngaha hahagaze Kristo umwagazi w'intama, turazi ko yari umwagazi w'intama yari ahagaze ngaha n'ibitabo mu kiganza ciwe, kandi harya hagiye ubugendesha ya farasi y'igitare. Murabona rero ntiyari mpemu yera ubu rimwe rino rimwe mu mabanga y'igihe cya nyuma, ukuntu Kristo yaba abaperesona batatu muri umwe s'abantu batatu batandukanye, data umwana na mpemu yera nk'uko ari imana zitatu, nk'uko abanyabutatu bagerageza kutubwira ko ariko biri ni gatatu n'ukugaragara gutatu kwa k'umuntu nyene, cyangwa mwoshobora kubyita ibikorwa bitatu nimba uri kuravugana n'abakozi b'imana ntiwokoresha igikorwa, kuko by'ukuri niyumviriye ndafatwa kuri bande. Rero ndababwira kuko Kristo ntiyari ukuvuga ntiyari kuvuga atari ati nzosenga igikorwa canje kandi azobarungikira ikindi gikorwa. Ivyo turabiza, ariko nimba mushaka kubigira n'ibikorwa bitatu by'Imana nyene, murabona si Imana zitati ibikorwa bitatu by'Imana nyene, murabona. Kandi rero ni gute Kristo yari kuba hariya hanze ifarasi y'igitaranesha kandi ahagaze ngaha n'igitabo mu kuboko kwiwe? Sivyo rero, si Kristo mwitegereze rero mpemu yera mu guhishurirwa na Kristo, ni mpemu yera ni Kristo mu yindi shusho. Ni byiza mwitegereze, ni wa mwagazi yuguruye bya bitabu, kandi umwagazi ni Kristo, kandi Kristo ntasubira kuboneka na gato kuvubwo, ariko aboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani gice cya 19 aza ku ifarasi y'igitare. Nimba mwoshaka kubisoma mureke twugure mu byahishuriwe Yohani 19:11 gatandatu, hanyuma tubisome tunyarutse ubumu agiye turi mu gihe turi afise umwanya wa nizigira ibyo ni byiza cyane kuri 19:11 gutangurira ku murongo 11 no kubandanya dusoma harimo n'uwa 16. Mboni ijuru ryuguruye kandi mboni farasi y'igitare si kwisi mwijuru, murabona uyi byagiye ko yitwa mwizigirwa munyakuri aca mateka arwana intambara mu bugororotse inyombwa ziwe n'imbeya zasa n'imbeya zo muriro no mu mutwe, yambaye imigara myinshi irabo uwo mugara, kandi afise izina ryanditswe nta muntu arizi we wenyene. Numva no kuma kuri icyo umwanya mutoya, yo mana we noronso gutahura neza, ariko birashoboka ko no nimba murabona nta muntu abizi mwigeze kumenya ko izina rya Yehova atari ryo. Hari ubizi Dr. Vairarazi yuko ari ukuri, abasiguzi ntibari siguye neza ricagaguye J-U-H-V-J-V-H-U, ahubwo si Yehova. Ntibashobora kurikora ko ntibazi ryari ryo, baryise Yehova ariko ntiryari izina ryiwe. Murabi igihe cyose insinzi ibonetse cyane ikintu kinaka gikoretse itsina rirahindurwa. Itegereze mu minsi ya Aburahamu, yari ubwa mbere Aburahamu kandi ntiyari bwigere aronka umwana gushika izina ryiwe rihinduwe muri Aburahamu. Kandi Sarayi yari gushobora kuguma ari ngumba kiretse izina ryiwe rihinduwe rikaba Sara. Yakobo bisigura umusubirizi, umubeshi, kandi ibyo nibyo yakoze yambaye urusato rw'intama hanyuma ahenda se umuhanuzi kugira atore ubusa muragwa. Yashize amashami y'ibiti mu mazi azishira ku bw'amababa, anywesha inka igihe zari zifise amezi n'inyana zazo kugira zibe inka n'intamba z'amabara. Nta kintu ariko umubeshi. Ariko ijoro rimwe yafashe ikintu kinaka cy'ukuri kandi yamenye yuko cyari nyacyo, hanyuma yagumanye nacyo kandi yagifashe gushika anesheje, kandi izina ryiwe ryarahinduwe kandi yiswe Isirayeli, risigura umujyanama w'inkomezi mu nyonga z'Imana. Uko n'ukuri unesha wese. Simoni yari umurovyi, ariko igihe ukwizera kwiwe kwafatwa maze akamenya yuko yari Yesu, igihe yamubwira ko yari Mesiya kandi akamubwira izina ryiwe n'izina rya se, yaranesheje kandi yahinduwe ava kuri Simoni aja kuri Petero. Sawuli, izina ryiwe Sawuli, yari umwami igihe kimwe muri Isirayeli, ariko we Sawuli ntiyari rikwiranye n'intumwa. Byashobora kuba ari byiza ku mwami ariko atari ku ntumwa. Rero Yesu yahinduye izina ryiwe kuki riva kuri Sawuli rija kuri Pawulo. Muraba abana b'umuturagwa n'abamukurikiye. Kandi Yesu izina ryiwe ryari umucunguzi. Yesu igihe yari ku isi yari umucunguzi, ivyo n'ukuri. Ariko igihe yatsinda isi na kuzimu kandi akabinesha maze akaduga mu ijuru, yaronse izina rishasha. Iyo niyo mpamvu muvuza induru nk'uko mubikora ntibaronke ikintu na kimwe. Bizohishurwa mu mituragaro. Murabona muraba amabanga araje ku ifarasi, hategerezwa kuba ikintu kinaka cyo guhindurira ishengero. Murabizi hategerezwa kuba ikintu kinaka. Murabe nta muntu yarabizi kiretse wenyene. Rero murabe nta muntu yarabizi kiretse wenyene. Yambaye impuzu zajobetswe amaraso kandi yitwa Jambo w'Imana. Yo mana we, murabe ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zicaye ku mafarasi y'ibitaye zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamo inkoti ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga. Azo yaragize inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato bw'ino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditswe ngo umwami w'abamuganza baganza. Nguyu araje Mesiya, nguyu atari uyu muntu ku ifarasi inyuma ye ngaha. Mwitegereze ubudasa, nguyu afise igitabo mu kiganza ciwe ngaha, igikorwa cyo gucungura kuri kiri neza. Ntiyari bwafata ikibanza ciwe, ntiyari Kristo yasohotse. Mwemu yera, sinshaka kudahuza n'abo bantu bahambaye. Oya mugenzi, sindabikora, sinoshobora gukora ibyo, ariko ibinini uguhishurirwa kwanje ndabifise ko. Murabona namba mufise ikintu kinaka gitandukanye yemwe. Ibyo ni byiza cyane, ariko si byiza cyane kuri jewe. Murabona ndabyize yuku. Murabona ubu murati ibyo ari byo. Murabona kandi murabe Kristo ntasubira kuboneka kuva iki gihe nga, ariko ari ku ifarasi y'igitare. Rero namba uwo muntu ariko agendera ku ifarasi y'igitare n'uwigana Kristo gusa. Murabona muratahura ibyo. Murabe uwugendera ku ifarasi y'igitare ntagira izina na rimwe yoshobora gukoresha amatazirano abiri cyangwa atatu. Murabona ariko nta zina na rimwe agira. Ariko Kristo afite izina, nirihe? Ijambo ry'Imana. Ngibyo ibyo ari byo. Bwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana, kandi uwo jambo yihaye umubiri. Murabona ugendera ku ifarasi nta zina agira, ariko Kristo yitwa ijambo ry'Imana. Icyo ni cyari nicyo yitwa. Ubafise izina nta n'umwe ariza, ariko yitwa jambo ry'Imana. Umuntu ntiyitwa ikintu na kimwe. Murabona ariko ari ku ifarasi y'igitare. Ugendera ku ifarasi ntafise imyambi y'umuheto wiwe. Mwabibonye afise umuheto, ariko nta kintu na kimwe kivugwa ko afise umwambi n'umwe. Rero ategerezwa kuba ari umuhumbi. Nibyo nkumbura afise imituragaro mwinshi ariko nta miravyo ariko biragaragara ko Kristo yari abifise byombi umuravyo n'umuturagaro kuko mu kanwa kiwe hasohoka inkoti karishe y'ubugi bubiri akubitisha amahanga uwundi nta kindi ashobora gukubita murabona ariko akina umukino w'indyarya abandanya agendera ku ifarasi y'igitare asohoka agiye kunesha Kristo afise inkoti karishe kandi mwitegereze iva mu kanwa kiwe ijambo rizima icyo ni ikijambo ry'Imana ryahishura ku basavyi biwe nk'uko yabwiye Mose iti genda uje hariya uramvura inkoni yawe hariya hamagara amasazi kandi haje amasazi atankeka icyo yavuga cyose yaragikora kandi carashika ijambo ryayo rizima Imana ni jambo ryayo n'umuntu umwe wenyine Imana ni jambo ninde yagendera ku ifarasi wibanga wigihe cyambere cishengero none ninde tuvyiyumvire ko ninde yagendera ku ifarasi wibanga tangura urugendo rwe ko gihe cyambere cishengero kandi abandanya gushika ku bihe mu bihe bidashira gushika ku iherezo agashashara ka kabiri karaza kandi kabandanya neza gushika ku iherezo agashashara ka gatatu karaza kandi kabandanya neza gushika ku iherezo aka kanene aka gatanu aka gatandatu akindwi kamwe kose muri two karangirira nga ku iherezo kandi mu gihe cy'iherezo ibyo bitabu byari biri mu muzingi cyo gihe byose hamwe n'aya mabanga muri byo biruguruye hanyuma hasohoka amabanga kugira ngo babone ibyari byariko mu bisanzwe batanguye ku gihe cya mbere cy'ishengero ku cengero igihe cyambere cishengero cyaronse ubutumwa nk'ubu ubugendera ku ifarasi y'igitare yarasohotse murabona ninde n'umunyabushobozi mu nkomezi ziwe zo kunesha n'umuntu ahambaye mu nkomezi ziwe zo kunesha murashaka ndababwira uwo ariwe ni antikristo neza na neza icari rero kuko murabona namba ari antikristo Yesu yavuze yuko abo babiri boba bagegeranye cyane gushikaho byohenda n'uwatoranijwe nyene umugeni ni yababyari gushoboka antikristo ni mpemu ya antikristo mwibuke mu bihe by'ishengero igihe twugurura igihe cya mbere cy'ishengero hariya twabonye ko mpemu yera yarwanye ikintu kimwe cyari cyatanguye muri icyo gihe cy'ishengero hariya kandi cyari gifisi izina ibikorwa by'abanikorayiti muravyibuka nikawu bivuga kunesha rayiti bivuga ishengero ubu rayiti ubu nikolayiti kunesha ubu rayiti gukura mwemu yera mu ishengero no guheraheza iby'umuntu umwe yera guhereza iby'umuntu umwe yera kureka we abe umutware wa byose mwarabibonye murabona ubu nikolayiti murabe ubu nikolayiti yari imvugo mu ishengero rimwe byacitse inyigisho mu ishengero ikurikira kandi mu ishengero rya gatatu akagobero kandi baragize inama y'inikaya kandi niho babigize inyigisho mu ishengero none ikintu cya mbere cyabaye n'igikidini byavuyemo none ibyo si byo mbwira amadini ya mbere y'ishengero aho yavuye ishengero katolika ry'i Roma mbwira namba ivyahishuriwe Yohana bitavuga mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana 17 yuko yari maraya kandi n'abakobwa biwe bari ba maraya abashinze idini hamwe nawe ni bamwe ba maraya bafata ibihumanya imyanda y'ibisambanano byabo nk'inyigisho bigisha nk'inyigisho ibyagezwe by'aba murabona murabi yagenda kugira ngo aneshe murabi nta gitsibo yari afise ugendera ku ifarasi y'igitare niwe ndiko ndavuga nga murabona umuheto kandi yahawe igitsibo mu nyuma murabona nta gitsibo yari afise mu gutangura ariko yahawe igitsibo murabe mu nyuma yahawe igitsibo ego bitatu mbere bitatu muri kimwe vyabaye haheze imyaka 300 mu nama y'inikaya igihe yatanguri impemu y'iki nikolayiti gushika idini mu gihe bantu gushira idini mu bantu kandi rero vyarabandanije kandi vyarabandanije vyacitse imvugo mu nyuma vyacitse inyigisho muribuka Kristo abwirishe ngira ati mwanka ibikorwa by'abanikorayiti nanje ndavyanka bagerageza kunesha gufata mwe muyera ako hobe umuntu umwe wenyene yera niwe ashobora guharira ibyaha byose nibindi duhejeje kubisoma hariya a Paulo yarabivuze ko ico kintu cyo kwicaye mu gihe cyanyuma kandi nticoshobora guhishurwa imbere y'igihe cyanyuma rero ugumije azokura mwe muyera hariya hanyuma rero azokwihishura uno munsi ari mu kwiyoberanya ku ifarasi y'igitare mwitegereza ukuntu ahindura ava muri iyi farasi y'igitare mu kanya gatoya ntacika ifarasi y'igitare yonyine acika igikoko gifise imitwe n'amahembe menshi murabona ifarasi y'igitare n'umubeshi ubu kandi niyo mpamvu abantu batabimenye iki gihe cyose baravyeyumviriye ariko ngibi ubu bigiye guhishurwa n'icyanditswe murabe igihubu nikorayiti murabona antikristo amaherezo yambaye umubiri w'umuntu niho yambikwa igitsibo igihe atanguye nk'impemu y'ikinikorayiti mu ishengero aba ari impemu ntushobora kwambika igitsibo impemu ariko inyuma y'imyaka 300 yahindutse papa maze rero bamwambika igitsibo nta gitsibo yari afise mu gutangura ariko yaronse igitsibo mu nyuma murabona igihe irya mpemu yambara umubiri murabona yahindutse umuntu inyigisho z'abanikorayiti zahindutse umuntu niho bashobora ye kumwambika igitsibo ntibashobora kubikora kuko yari inyigisho gusa manishim yitegereze nigihe uyu mpemu yerafise dufise azocikwa uwambaye umubiri kuri twebwe uwuri hagati yacu ubu mwishusho ya mpemu yera niyahinduka uwuhamba uwambaye umubiri muri twebwe mu muntu wa Yesu Kristo tuzomwambika igitsibo cy'umwami w'abami nibyo murabona rero mwibuke nk'igihe Kristo azira ku ntebe y'ubwami wa mwanti Kristo aza ku ntebe y'ubwami Yuda nk'igihe Kristo yava ku isi Yuda yapfuye ku isi nka kirya gihe nyene mpemu yera yagurukiye wa mwanti Kristo yaragarutse murazi Yohana yavuze hariya ati bana bato singomba ko mutamenya murazi bijanye na Antikristo asanzwe yaramaze kuza kandi akorera mu bana b'intabarigwa uwo Antikristo rero yari hariya atangura kugira ishusho hariya y'impemu y'ikinikorayiti kugira ngo ashinge idini ntibitangaje ko nanze kirya kintu murabona ngivyo ntiyari cyewe cyari kintu kinakanga nkuko uko biri byaragaragaye murabibona kandi nari nabiciye iruhande byose sinashobora kubibona gushitsa ubu kandi ubu ndabizi ngivyo impemu y'ikintu korayiti imana yanka ubu rero irirya mpemu yambaye umubiri kandi yambitse igitsibo kandi ngiye bahamye ni bibiliya yavuze ko bokoranye navyo biratunganye yo mana we yambaye umubiri yacitse umuntu maze rero bamwambika igitsibo soma itegereze canke soma bambi ngene Daniel avuga ko azokwigarurira ubwami bw'ishengero mushaka kubisoma dufise umwanya wo kubibokora sivyo ni vyiza umfiriza reka dusubire muri Daniel akanya gatoya gusa dusubire tuzingurira igitabo cha Daniel kandi turaja gusoma akanya gatoya kandi ntitumara nkumbura igindi minota y'15 20 canke 30 canke ikintu nkico ni vyiza reka tuje kuri Daniel gice cha 11 maze dufata umurongo w'ibiri nari mu Daniel avuga ingene uwo muntu agiye kuganza bukeye mu gishingo ciwe hazovyuka umuntu w'inkengerwa avuga kuri Roma atahawe icubahiro cy'ubwami uburaba ariko azoza mu gihe cy'impore yironkeshereza ubwami ubuhemanyi neza na neza nico yakoze nivyo Daniel yavuze ko uwa Antikristo yokoze azohuza ibyo abantu bashaka ko bashirwaho ego bizohura n'ibyo ibyo bakunda by'uyu munsi by'amashengero akuko muri iki gihe cy'ishengero ntibashaka ijambo Kristo ariko bashaka ishengero ikintu cya mbere ntibakubaza namba uri umukristo uri uwo mu irihe shengero iri heshengero ntibashaka Kristo jambo ugende ubabwiri ibijanye ni jambo ningene botungana ibyo ntibabishaka bashaka ikintu kinaka kubaho gusa uko bashaka kose kandi bagumara abanywanye bishengero no kuronka igishinga ntahe cabo murabona murabona kubyivyo ahuza neza na neza n'ibyo bashaka kandi mwibuka amaherezo yiwe umugore muri bibiliya yari maraya kandi afite abakobwa abera nyeba nabigeze nibigezwe huyo munsi ibyo abantu bashaka ngibyo Imana yarabisezeranye igihe ijambo ryanswe rero baca bahindukirira ibyifuzo byabo reka dusubire dusoma bitesalonike reka nshaka ko muraba ngaha kanya gatoya gusa ego rero twahasomye mu kanya gaheze icete cya kabiri cya bitesalonike kabiri icenda kugeza 11 bivugwa ko bo bikoze mu gutera ibitugu mu kwanga ukuri bazohabwa ubuzimire ubakoreremo baze bizanire ibikinyoma bacibwe ku iteka nacyo rero nibyo nibyo mpemu yera yavuze noni icyo sico cifuzo cishengero uyu munsi ugerageza kubwira abantu yuko botegerezwe gukora iki kiriya canke ikindi nabo bazoca bakumvisha ubwo nyene yuko ari aba methodist presbyterian canke ikindi abadategerezwa kujana inzira yawe murabona atankeka nibyo bashaka kandi imana yavuze iti namba babishaka nzobareka babikoronke kandi byukuri nzotuma bizera yuko uko ari kuri kuko nzoba impemo yo kurwanya kuri rero murabe ngaha ibyo bibiri yivuga navyo nkuko yane na yambure barwanije Mose niko nabo bagabo mu minsi ya nyuma barwanya ukuri kandi bazohindura ubutumwa bw'Imana mu byifuzo byabo byo mubiri bahakana umwami Imana ubu murabonaho bigeze saba katolika bonye nariko n'abaporoti n'ikintu cyose si misi yose ya madini woni urya gendera ku ifarasi y'igitare munsi y'uburyo bwo ibara ryera ukugororoka ishengera murabone ariko antikristo bitegerezwa gusa ku ifarasi navyo nkuko Kristo aza ku ifarasi murabona yo birwanya byegeranye ku buryo byohenda n'ubatoranijwe kandi nguwo ni antikristo ayatanguye kugendera ku ifarasi mu gihe cya mbere cy'icengero kandi arabandanya akongera akabandanya mu gihe cyose ubumwitegereze uvuga uti hari ya kera mu gihe cy'intumwa icyo gihe yitwa ubunikorayiti hanyuma igihe cy'ishengero gikurikira rero yacitse inyigisho mu ishengero bwa mbere ariko ari imvugo gusa hanyuma icika inyigisho abantu bifashe neza bavuga ngo bambara neza bize cyane abantu b'incabwenge ntibashaka urwo rwamo rwose mu ishengero ya ntibashaka ibyo bintu byose byamuhemu yera byategerezwa kubishengero kandi twese tuzoja mu nama y'inikaya n'ibindi i Roma rero igihe abaja hariya bafashe ishengero kandi bafashe igipagani katolika y'i Roma cyangwa igipagani Roma ya gipagani n'ibintu byo kuziririza bikeye kandi bafashe Astarte umwamikazi w'ijuru maze babihindukiriza kuri Maria nyina bafashe abantu bapfuye ngo babasengere n'ibindi kandi bafata irya karisitiya y'umuzingi igishirwa hariya y'umuzingi kandi iracashizwe hariya kandi bayita umubiri wa Kristo kuko ugereranywa na nyina w'ijuru yo mu katolika ciye imbere akora uru menyetso bw'umusaraba kuko imico iheri imbere cyotegerejwe kuba ikaristiya y'umuzingi ucika imana igikubwa ubushobozi bw'umupatiri mu gihe atana kimwe mwisa atari igipagani gusa jeruye murabona ivyo nivyo sintahura gusa yemwe ngo ndatahure ngo mugende ndabitahura kubwo ubuntu bw'Imana ta ubu murabe yo mana we ukuntu bashobora gukora ibyo murabona kandi bahabwa ibyifuzo byabo oya ibyo nibyo ntutegerezwa gukora ibyo ya mugenzi namba udashaka kubikora ntugobegwa kubikora namba udashaka kwiringaniza n'uburyo bwo kubaho kubw'Imana n'ibindi no gusenga ntutegerezwa kubikora Imana ntihata umuntu numwe ariko reka ndababwira ikintu kimwe namba amazina yarashizwe muri kijya gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi ntama w'Imana imbere y'itanguriro ry'isi uzonezerwa kubikora ntushobora kurindira na gatoya kubikora raba ngaho uvuga uti mubimenye neza nanje ndi musenzi nkamwe yemwe ibyo bishobora kuba ari ibyo raba ninde yovuga ko aba baherezi batari abasenzi mu gihe cy'umwami Yesu ninde yashobora kuvuga ko abisirayeli batari abasenzi mu bugaragwa igihe bari abana yemwe Imana yarampezagiye kenshi cyane Ego yarabahezagiye nabo nti bategerezwa kugira gukora kugira babeho yarabagaburiye ibipfuye mu ijuru kandi Yesu yavuze ati bo bari bose barazimiye kandi baragenda hanyuma bararimbuka basogokuruza bavuze bati bariye mana mu bugaragu imyaka 40 Yesu yavuze ati kandi bose barapfuye batandukana n'Imana nibihe bidashira murabona yavuze ati nije mutsima w'ubukengwa amando tuvuye mu ijuru umuntu hari uwo mutsima ntazokwigera apfa murabona niwe giti cy'ubugingo mumenye sigihe ki ningene Yesu yacabo baherezi baje hariya bari mu mpemu cyane yemwe ntiwe wanta washoboye kuvuga ko bari abantu beza batari abantu beza mana we bakurikira ayo mategeko neza ikintu cyose iryo shengero ryavuga baragikora batagikoze bicishwa amabuye nuko rero yarashitse murazi ngene Yesu yabize Yohana yabise mwanzoka mwamuvyatsi ntimwibaze ko kubera muri abanywanyi biri dini mufise ica ricyo cyose mwokorana n'Imana kandi ye siyavuze ati muri abaso wa murwanizi yavuze igihe cyose Imana irungitse umuhanuzi habiki mwaramwicisha amabuye hanyuma mukamuta mumva hanyuma bumuja hariya hanyuma muga siga imva yiwe mbega si ikintu kimwe nk'iki shengero katolika ryakoze Jane d'Arc n'Uwera Patrick n'abandi bose basigaye nibo babashitse mumva kandi barazuye imibiri yabo Jane d'Arc hanyuma bayiba bawutamuruzi inyuma hagiye imyaka amajana bari bamuturiye nk'umupfumu kazi muri abaso wa murwanizi kandi mukora ibikorwa by'uko ni kuri ibi bizobwira isi yose murabona ibyo uko niko Yesu yavuze kandi mwibaza ko ari byiza isa neza iyo farasi yera ariko rabi cyo mufise neza na neza ubu yicaye ko rero ariko yavuze ko ari byo bashaka ariko azobarungikira ubutimire bubakoreramo mwibuka uyu maraya wo mu byacu ryo Yohana 17 ryari banga ibanga Babuloni nyina wa bamaraya kandi Yohana yaramushimye neza na neza nk'uyu mugabo rabarindira dushike hano kandi tumuraba ingene raba igifarasi hano murabona ariko mumenye ko yari icashitse cyari kiko ya mutangariye cyane rwose ari kwibanga ryariko yari aborewe amaraso y'abashingi ntaye Kristo ishengero ryiza ryicaye hariya ryambaye impuzu zagahamanizi zahabu afise mu minwe igikombe cyuzi ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe mbega ubusambanyi niki n'ubuzima buhumanyi izo ni inyigisho ziwe yakwiragije yafata ijambo ry'Imana hanyuma akaritituranza za mwaramutse Maria n'ibindi bintu byose yakwiragije uyu abami bo mu isi basambana nawe yemwe muvuga muti iryo ni shengero katolika ariko ryari nyina wa bamaraya murabona cyo kimwe nawe niko biri hashitse iki gihe uguhindura ibintu yati gihe n'ubutumwa bwiwe bugati gihe mwabgabura ibidini ha mwagira idini hanyuma mugashiramo umugwi w'abatandero hanyuma muta mwatanguye kubaho nkuko mwigombeye ntimwashatse kuguma ijambo aho kugenda neza ni jambo bagumyaho niri nkuko rivyo we ari ryo murabe we ari harya hejuru nimwitegereze ico ni kintu kimwe turashaka gusa turaba handi hantu henshi mbere yuko turangiza ninde wa muganwa yatikije ihanga rya Daniel muri zeri byo ubu ngiye kubereka ibi nimwafasha kandi mukamparira mu mwanya mutoya ndanyarutse uko nshoboye ariko nshaka kubikora neza kuko ndamwemu yera yabimpaye neza na neza nkuko yampaye hano mpagaze hano murabona nimwitegereze rero reka dufate dusubire kwa Daniel ubugira kandi umwanya mutoya nshaka kubasomera ikintu kinaka namba muto subira inyuma ni vyiza nshaka gusoma Daniel gice cicena Daniel gice cicena kandi nshaka gusoma murongo w'26 n'27 Daniel gice cicena kandi mwitegereze namba ariwe yatikije ihanga rya Daniel cagiye gukora Mazayo mayingu kwari 62 ni yashira mesi azokugwaho murabona na mayinga 62 azokugwaho uhereye ku mayinga 70 kandi nta uzomusubirira mu gishingo maze segaba ni urwego rukuru hano wundaza abantu biwe bazosanganguri igisagara n'ahantu hera ariko iherezo ryiwe azotembanwa n'umuvo kandi ntambara zizorinda zishitsano ku iherezo ubugesera bwashinze ko buzotera ndashaka kubabaza mwabantu ikintu inyuma yuko Yesu yakuwe mu isi mu myaka 3 y'igikorwa ciwe none ninde yasanganguye urusengero ninde yarusanganguye Roma vyukuri Konstantino cankoya ndabasabye imbabazi Tito umujenerale wo mu Roma yasanganguye segaba rero ni murabe raba ibi mbagenzi yamanutse uru ruhome igihe Yesu yavuka igihe sato gisa n'agahama mu ijuru cahagaze imbere y'umugore kugira ngo niyabyara kirotse umwana wiwe ibyo ni byo yari nde yagerageje kurotse umwana igihe yavuka Roma murabona hari gisato cy'agahama igihe se gabaye wanyu ehigi koko cyanyu murabona nga umwe wese muri bo nico kimwe murabona kurotsa umwana imana yaramusahuye mwijuru kandi yicara ku ntebe y'ubwami yiwe niho Kristo ari ubu gushikige cyagenwe murabona uburaba ico azokora rero yo ubundizeye ko nabibabwiye nabibwiye umuntu hano ashobora kuba ari mwene data Robertson no munsi cyangwa uwundi nabibabwiye kuvyerekeye ibisi kuvyerekeye iri habi hano ariko gusa ku kintu kimwe ndizeye ko navyigishije ko hano sikera ibizoshika ira izi leta zunze ubumwe za Amerika kuri iki kibazo cy'amafaranga murabona yemwe turi huba madeni yacu ku matagisi azorihwa mu myaka 40 uhereye ubu ehingene turi nyuma mwarigeze mwugurura kere hariya canke lifeline kandi mukayumviriza yi Washington yemwe turakeneye rwose nivyo gusa hari ngora niyihiza habu zirabitswe kandi n'abayuda babifistiye ububasha igihe igiye kuba Roma uburaba turazi banye na mazu manini yariko ni Roma ifise igice kinini yacu butunzi bwo mwisi ubusigaye nubwo abayuda uburaba ibi rero umviritsi ibi ingene mwemu yera yabinyeretse kandi azosezerana na benshi isezerano rikomeye ku Mana y'ingarimwe buraba niryagera hagati azokuraho ikimazi n'amabwirizwa ugeseza azoza ku baba ry'ibizira maze ubuyobe bazosubuzosukwa kuri uyagezeza gushitsa ku muhero washinzwe araba yo mbega umunyabwenge nk'uyu ubu turafise ifoto yacu kandi turazi ko ari Roma turazi ko ari ugendera kwifata rasi yera turazi ko yasohotse nk'inyigisho hanyuma rero Roma ya gipagani yari iki yahindutse Roma y'igipapa hanyuma yambikwa igitsibo ubutegereze mu gihe cy'iherezo se mu minsi ya mbere igihe Kristo yavuga ubutumwa ariko mu gihe cy'iherezo igihe cya nyuma cy'iyingaho duhejeje gufata amayinga 70 ya Daniyeli kandi Kristo yaravugishijwe imyaka 3 n'igice kandi imyaka 3 n'igice iracategekanijwe nibyo ejewe umugabisha muri kiriya gihazogira isezerano n'abayuda ba Daniyeli aribo bayuda aho rero niho umugeni azozamugwa ntazobibona raba mu gice cya nyuma cy'amayinga ya Daniyeli abantu bagiranira isezerano uyu mugabisha agiranira amasezerano na Roma asezerana nabo atankeka kubwo ubutunzi kuko abakatolika n'abayuda bafite ubutunzi bw'isi nari Vatikano nabonye igitsibo nari kugirana umubonano na papa Baron von Bromberg yarahundondereye kuri kuwa gatatu ku muhinga misa y'icenda ahanyuma igihe banjanye ku mwami bakuyemwe imikunjo y'ipantaro yanje ibyo ni byiza bambwira ko ntategerezwa kumuha umugongo ndiko ndavana nawe ibyo ni byiza ariko navuze nti niki ntegerezwa gukora imbere y'uyu muntu abati yemwe urinjira gusa maze urapfukama ku ivi rimwe ugasoma urutoke rwiwe navuze ntibishoboka oya mugenzi navuze nti nzokwita mwene data uwo ari we wese ashaka kuba mwene data nzomwita revera namba ashaka kugira icyo cyubayo ariko gusenga umuntu ivyo byose ni bya Yesu Kristo murabona oya mugenzi nta gusoma ikiganza cy'umuntu gutyo oya namba rero sinabikoze ariko nashoboye kugendera Vatikano yose yemwe ntimwoshobora kuhagura mukoresheje amamiliyaridi n'amamiliyaridi ijana y'amadora yemwe mo kandi mwiyumvire gusa ubutunzi bw'isi bibiliya yavuze iti bwasanzwe muri we yo iyumvire gusa ibibanza bihambaye inshuro amamiliyaridi kubera iki ubu kominista bwahagurutse aha mu Burusiya gusa biradaburadandazwa mu nda birandwaza munda kumva abavuga butumwa benshi bavugira hejuru ku byerekeye ubukomunista kandi ntibanazi ico bariko baravuga nivyo ubukomunista si kintu ni gikoresho kiri mu kiganza cy'Imana ngo iza no kwihora ku isi kubw'amaraso yabera nivyo kandi shengero rimaze kujanwa Roma n'abayuda batabatsokiranira amasezerano Bibiliya yavuze ko batsobikora hamwe n'ihanga ryera araba rero ubu batsobikora kuko kubera iki iki gihugu kigiye guhomba kandi ikindi gice cy'isi gihaze ku butunzi bw'inzahabu kizogurwa ibyo murabiza sangwa tubeshwaho n'amakori fagitire zisabwa by'imyaka 40 nuhere y'ubu tugeze hehe hari ikintu kimwe gusa gushobora kuba ibyo ni n'ugukura amahera ku rubuga hanyuma tukishura inyungu kandi ntidushobora kubikora n'ibya Wall Street kandi Wall Street irongowe n'abayuda ibisigaye biri muri Vatikano hanyuma abayuda bafite ibisigaye muri Wall Street hamwe n'urudandazwa rwo ku isi ntacyo twokuramo kandi aba boshobora kubikora mwibaza yuko aba badandaza inzoga n'aba bose badandaza itabi aribo bafise amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari ku mwaka maze bafuta amakori yabo yose gufata amafoto ateiso nini bindi nk'ivyo hanyuma bakaja muri Arizona hari yabakagura hegitari miliyoni z'amadolari canke z'amatongo canke ibihumbi hanyuma bakimba birya binogo binini ya mu bihiyo mbi 50 by'amadolari hanyuma bakabiriha mu makore y'inyungu handi wewe bo gufunga hamutoria ayiwawe ariko bo barayafuta kandi bakimba ibinogo bakanagurungika ibiduga vyimba mu vyo hanyuma bakoriki bashiramwe imigambi yo kubaka amazu mu kiringo gikurikira bakoresheje amahera abungutse bategerezwa kugiraho bashira imitahe hanyuma bakubaka amazu imigambi hanyuma bakayagurisha amamiliyoni y'amadolari mwibaza yuko abo bantu bazogira imyumvikano yo guhindura amahera nka kwa kundi uyu muntu hepfo muri yitwa nde Castro yakoze ikintu cy'ubwenge kirusha ibindi yigeze gukora hanyuma igihe yakuraho ibintu by'inyungu yabirishe hanyuma bikuraho raba ariko twebwe ntidushobora kubikora aba bantu ntibovyemera abadandaji batunze bo kwisi nibo bayafise mu minwe hanyuma rero hari ikintu kimwe gusa cokogwa ishengero katolika rirashobora kuvyishura nibyo ryo nyene rivisa mahera akandi rashobora kubikora akandi rizobikora kandi mu gukora ibi kugira ngo ribironke rizogiranira imyumvikano n'abayuda kugira ngo bagiriranira amasezerano kandi gihe rizogiriranira ayo masezerano n'abayuda rero mwibuka ibi ndabikuye mu byanditswe kandi rero rimaze gukora ibi hanyuma rigakora aya masezerano turabona muri Daniyeli 8:23-25 akenge kiwe kazotuma ivy'ubugunge birorana kandi ubukunge niki gwiza umwimba kenge kiwe kandi agiriranira aya masezerano n'abayuda kandi hagati y'ibi myaka 3 n'igice arenga ku masezerano yiwe ivyo bintu bimaze kuja mu buryo amaze kuronka amahera y'abayuda kandi amaze gukora ivyo yo mana we yitwa Antikristo gushika ku iherezo ry'igihe cy'ishengero kuko ari we n'abana biwe barwanya Kristo ni jambo uyu muntu yitwa Antikristo rera zofata amahera kandi aho niho nibaza ko bizinjira umunutu umwe gusa ngira mvuga ibi hanyuma ndashaka kubigaruka ko mu munutu umwe yitwa Antikristo kandi azitwa Antikristo imbere y'Imana gushika ku gihe cy'iherezo rero ariko rera zokwitwa ikindi kintu rero ninyamara kugenzura amahera yose yo munsi y'ububasha bwiwe rera zorenga kuri aya masezerano n'abayuda nk'uko Daniyeli yavuze hano ko azobikora hagati y'iyinga rya nyuma mu mayinga 70 ya Daniyeli ya nyuma rero mwene data azokora iki azoba afise urudandazwa rwose rw'isi hamwe n'ubucuruza amasezerano n'isi kubera yuko azoba afise mu minwe ubutunzi bw'isi bwose kandi muri icyo gihe barya abahanuzi babiri bazohaguruka baze mu gikorwa maze bahamagare bamwe 144 hanyuma bazohazobiki rero ikimenyetso cya gikoko cyo mu byahishiriwe Yohana 13 kizoshirwaho kuko bafise urudandazwa rwose ubucuruzi n'ibintu byose by'isi ikimenyetso cy'igikoko kizoza yuko atamuntu ashobora kugura cyangwa agurisha atari ufise ikimenyetso cy'icyo gikoko Imani shimwe ishengero rizoba ririkorera neze ego imyaka 3 n'igicu ihambaye mu bwiza ntirizo tegeretswa guca muri ivyo ubu mumenye mu gihe cyiherezo mu mpera y'ibi by'ishengero yiswe we nabana biwe biswe antikristo kuko ikintu cyose kigwanya Kristo citwa antikristo kandi ikintu cyose kigwanya ijambo kigwanya Kristo kuko Kristo ni jambo rero ni antikristo rero mu byashyuriwe Yohana 12 kugeza 9 igihe Satani yakororwa umuretsi murashobora kuvyandika kuko nshaka ko mwobibasomera nta mwanya dusigaranye ubu ni saha zine ziburi minota 20 canke 15 murabona ariko mu byashyiriwe Yohana 12 kugeza 9 Satani mwe mu murwaniza ari hejuru hari ubu muretsi wa bene data ni vyiza ishengero razamuwe kandi Satani akororewe hasi igishengero riduze Satani aramanuka hanyuma Satani yigize umuntu muri antikristo kandi yitwa igikoko rero byashyiriwe Yohana 13 yashyize ikimenyetso hasi murabona igihe ubibutsa gusa ubu Kristo busigaye ku isi mu kwera kwabwo ni kubera ububibutsa mwibuke dusubiye hano mu Bitesalonike yicaye mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana ahari ibyaha ku isi kandi ibi bizobandanya rero ibyaha bizogwira n'ibindi kuko ntibazomumenya yamara gushika igihe ciwe cyo gushirwa kige guhishurwa kigeze akandi rero ishengero rizozamugwa kandi igihe rizozamugwa rero azokwihindura ubwiwe ave muri antikristo noneho yo mana we ishengero rininiya nibyo hanyuma ahinduka igikoko icyo mpankatuma abantu babona ibyo ubu mwibuka antikristo n'igikoko ni mwemimwe nyene ngubwo butatu yego mugenzi ni ntambwe zinkomezi nyene za Satani mwibuka ubu ni korayiti murabona bwategerezwa gucikwa umuntu imbere yo kwambara igitsibo murabona uburabibi intambwe zitatu intambwe ya mbere yitwa antikristo intambwe ya kabiri yitwa umuvugishwa w'ikinyoma intambwe ya gatatu yitwa igikoko mumenye ubu ni korayiti inyigisho za antikristo zatanguye mu minsi ya Paulo zigwanya ijambo ry'Imana antikristo rero yitwa ubugira kandi umuvugishwa w'ibinyoma uwo igihe inyigisho zacika umuntu yari umuvugishwa wo kwigisha urwego rw'ishengero katolika papa yari umuvugishwa w'ijambo ry'ikinyoma kandi ibyo bimugira umuvugishwa w'ikinyoma intambwe ya gatatu ni igikoko umuntu azokwambikwa igitsibo mu minsi ya nyuma afise inkomezi zose Roma ya gipagani yari ifise kuko igikoko cy'imitwe ndwi igisato cyakorewe kikakorokiwe kiva mu ijuru hanyuma gicika umuntu mu muvugishwa w'ikinyoma nguyo yari afise ibitsibo ndwi rero akororewe hasi hanyuma atabwa ku isi no mu kiyaga ni vyiza mbega turiko turavuga iki nindu yagendera ku ifarasi uyu yicaye ku ifarasi murazo wari we umuntu adasanzwe wa Satani ijoro ryahera nagiye hamwe na bene data babiri bicaye muri iri shengero ubu mwene data Norma inyuma hariya na ndizeye na mwene data Fred twagiye kumviriza umuntu yigisha kuri antikristo umuntu azwi umwe mu bahambaye bo muri Assemblies of God yari afise kandi insiguro ya antikristo yari yuko bagiye gukura vitamine kanaka mu muntu hanyuma bakimurira ubu bugingo bw'uyu muntu mu gishusho kininiya kizogenda kumata gusimba icyarimwe inzu yose zo mwibarabara kandi ibyo mwoshobora kwiyumvira umuntu yuzuye mwemu yera canke avuga ko amwuzuye aba munsi y'ukwihenda nk'uko igihe ngiye bibiri yivuga antikristo wari we si n'umuntu mumenye uyu yicaye ku ifarasi si ubundi atari umuntu adasanzwe wa Satani umurwanizi yambaye umubiri n'incabwenge yize ubu ndizeye ko mwuguru ya matwi yanyu bagerageje umwe mu bana biwe ntihaciye igihe mumbonesha kure ngo barabe nambaza ubwenge kurusha umuntu akurikira ngo bitoze kuba umukuru w'igihugu murabona ariko mugabo arafise ubwenge bwinshi na satani nawe nyene agerageza kubudandaza yarabudandaje kuri Eva yarabudandaje yarabumudandaje ko twashaka umuntu adasanzwe turamufise isi yose ishaka umuntu adasanzwe bagiye kubagiye kumuronka gusa rindira ishengero riduge hanyuma satani akororwe azokwambara umubiri n'ivyiza bakeneye umuntu ashobora vyukuri gukora igikorwa azogikora incabwenge nguyu umuntu ahambaye wa satani n'amashuri n'ubwenge na teolojiya y'ishengero n'amajambo yiwe bwite yigeneye kandi yicaye ku ifarasi y'igitare y'ikinyedini ngo ihenda abantu kandi azokwigarurira idini ryose ryo mu isi kuko yose yinjiye mu ishyirahamwe mpuzamashengero n'ishyirahamwe mpuzamashengero y'isi kandi baramaze kubaka inyubako zabo n'ikintu cyose kiri mu murongo nta gisigaye idini ryose ryafatanije naryo ishyirahamwe mpuzamashengero none inyuma y'ibyo hari ikiroma kandi rero papa ariko arasemerera ati turumwe reka tuje hamwe tugendane akanda aba bantu na bamwe muri mwebwe bantu muri for gospel murahakana mutegerezwa guhakana inyigisho zanyu zivuga butumwa kugira muteri intambwe nk'iyi mbega mwakoze iki impumyi rwose kuvyerekeye ibintu by'amadini mwahakanye ukuri kandi ukuri kwashinzwe imbere yabo hanyuma bagendera kure yako rero baraguheba none ubu bashinzwe kubuzimire bukomeye ngo bizere ibinyoma hanyuma bacigwe kwiteka uko niko biri neza na neza Era Antikristo yafashe byose kandi bibivuga ko yahenze bose ababa mwisa bamazina yabatanditswe munsi yigi munsi y'utwo dushashara imbere y'uko isibaho ubu bumu namba biri yavuze ko yawe bikoze yarabikoze abavuga bati yemwe ndumunywanyi uri hanego nica kigo nyene cy'ubusambanyi ni ya mibereho nyene yatanguye mu itanguriro nayo ni Antikristo gihe cyose ngiye kuvyumva uko ababivuga ariko ivyo ni nukuri ndabirindiriye amina rero mwitegereze azonesha kandi asa nk'ugenzura vyose ubu mugihe akiri Antikristo imbere y'uko ahinduka igikoko muravuga ivyerekeye igihano gikaze murindire gusa murabico azoba abazoba basigaye mu isi bazotegerezwa kubu zocamwo aho niho hazoba marira n'amaborogo no kuryana insya z'amenyo kuko igisato roma gisendanisha amazi avuye mu kanwa kacyo kugira ngo kigwanye abo mu rubyaro rw'uwo mugore abasigaye mu isi nyuma y'uko umugeni yari yatoranijwe yazamuwe kandi icyo gisato kigwanya urubyaro rutashaka kwinjira kandi rwarirukanywe akandi ishengero ry'inkomoko ryoshobora guca muri ivyo namba vyari gushoboka ariko murabona bari munsi y'aya maraso kubwo ubuntu bwa Kristo kandi ntibashobora kuja mu mibabaro ntagiye kimibabaro kuri bo kintu gikurikira ku ishengero nizamugwa mina kanda mina mani shimwe yo esingene ndabikunda ibi reka ndabibabwire turiko turavuga ico ubunesha giye gukora kandi ivyo kuragiye kunesha yaramaze kubikora byaraheze nta kindi bizokogwa n'amahera ubutunzi buteye isoni neza na neza bakunda amahera gusumba imana icyo biyumvira cyonyine ni yaronsa amahera ngahe nibiki murazi byaravuzwe kenshi hereza amahera ishengero hanyuma rizohindura isi hereza amahera ishengero hanyuma rizohindura abavuga butumwa ahantu hose ku isi none rizokora iki rizoganza isi ku bwa Kristo Ereka ndakubwira ikintu kimwe mugenzi wanje ukengeretse w'impumyi isi ntizohindurwa n'amahera kiretse amaraso ya Yesu Kristo hereza imana abantu babahizi bazohagarara hariya kuri iryo jambo bakire canke bapfe abo bazonesha hazoba ikintu kimwe cyonyine gishobora kunesha kuri abo bafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'igitanguriro ryose icyo nicyo cyonyine kizoryumva amahera ntacyo ahuriye ko n'ibyo abinjiza kure cyane mu migenzo y'amadini yabo reka turabekwa zoba incabwenge yiza zoba ari umunyabwenge mana we mana we mana we akandi nabana wiwe bamumukikije bazoba ari abanyabwenge pehe de 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 inchuro zibiri seke kise abeche de efe kubandanya gushika kuri ze bazoba bafise byose abanyabwenge kuki bijanye n'urutonde rwa satani ubwenge bwose bw'uburiganya burwanya bibiliya buva kuri satani nibyo neza na neza byafashe Eva yavuze ati yo haranditswe Imana yatubwiye kudakora ibyo yavuze ati ariko rindira byo kuri Imana ntizobikora ariko nzokugura amaso yawe ndaguhe ubwenge yaraburonse twamye tumwifuza twaraburonse twamye tubyifuza twaraburonse natwe muri iki gihugu nimwitegereza zogenzura amadini yose ku isi zogenzura agiriranire isezerano rihanga rya Daniel nk'uko biri hose mu banyamahanga no mu ihanga rya Daniel abayuda kubwarya mayinga yanyuma kandi ngibinga kandi biranashushanijwe kubibaho kandi twarabishushanije kubikurubaho kandi murabibona neza na neza aho niho birishimwa mana nguwo ngaho ubwo buryo bwo gukora bw'amadini nubwo murwanizi sumukino wo gukubitana ingumu nabo ntaryo murabona neza na neza bikomoka ku murwanizi ni rero sabantu sabo bantu barimo na boni hanga ry'Imana benshi muri bo ariko murazi inkuru ntitwagera hagu nitwagera gushika dushikiriya hizo nzamba zizovuga kandi gihe nzogarukira ngahi zinzamba zizopfuga mwibuka igihe bariya umumarayika wanyu uwo mumarayika agira gatatashitse nimubyiwe mwebwe hanga ryanje umumarayika amaze kuguruka nico gihe nyene ubwo butumwa bumanuka ngaha kubw'inzamba yanyu mu butumwa bwo mumarayika wanyuma agashashara kanyuma kamenywe vyose bibera mu gihe kimwe go mugenzi vyose birangirira amaze bikinjira mu bihe bidashira rero niki mu gihe nyene uyu mugaba bari kwaranesha hanyuma ndarangiza Imana izokora ikintu kinaka ico gihe nyene reka ndi duhe satani cubahiro cyose ngaha murabona reka tu ntituvuge kuri we wenyene murabona mu gihe iki kintu gihambaye kiriko kirabera hari ubu buryo bwo gukora buhambaye buriko burabandanya muri aya madini kugira bushike kwiyunga kugira bashobore kwishira hamwe no kugwanya ubukomunista kandi ntibamenye ku Imana yahagurukije ubukomunista kugira ngo bubaneshe atangeka nibiki byahagurukirije ubukomunista mu Burusiya kubera ubu humane bw'ishengero bw'uburomani n'ibindi batwaye amafaranga yose yari mu Burusiya baca batera inzara mu bantu kugeza gupfa kandi ntibaha ikintu na kimwe mu gihe bari babayeho ku isi yose nari hariya hepfo muri Mexique sikera maze mbona hariya bana batoya babakene igihugu cyose cy'ikinyakatolika ntikikwijije na na kimwe muri byo mumbwire hehe munyerekaho bikwije igihugu cyose kiganzwa na katolika ntigishobora kwikwiza ubwacu ubufaransa ubutariyano n'ibyo bindi byose Mexica hariho hose mwogendera ntibibeshe jeho kuki ishengero ryatwaye buri kintu cyose bari bafise icyo nicyo gituma Burusiya bwabwirukanye murabe icashitse ibi ndabizi jewe nyene nari mpagaze hariya hepfo kandi mwa kwiyumvira yama ya yubire y'izahabu yari kwiraba murumva inkengere zivuga hanyuma ngaho umugore muto yakeneye cyane akenye cyane amanuka mu ibarabara kwega amaguru yiwe na se w'abana yari afise abana kandi babiri cyangwa batatu muri bo bariko bararira yari kwarasa asabira umugore munaka yapfuye hariya afise yiwe yiyumviriye ko yari kuja mu ijuru kubw'ivyo yombega ikintu giteye ikigongwe rero nabonye mpagaze hariya hepfo haje umutunzi bwabo ntibwifashe neza icengero ritwara ikintu cyose bafise ngaho uyu mwana Pancho nkumbure yuko Pancho bisigura Frank araje amanuka hanyuma n'umwubatsi w'amatafari kandi aronka amahera 20 y'amapeso bimusaba yo ma peso yose 20 kugira ngo yigurire ibiratu ubwo nibwo butunzi bwabo ariko rero ngaha ni gute rero nimba we umufundi kandi umufundi yubakisha amatafari kandi aronka amapeso mirongwe ibiri kundwi no kugereranya gusa sinza yaronka ariko tuvuge yuko ubwo ari bwo buryo bakoresha mu gupima ubutunzi mwitegereze rero namba aronka amapeso mirongwe ibiri kundwi nguyu shiko araje murabona bisigura umwana muto kandi akorera hari amapeso atanu kundwi kandi afise abana cumi ategerezwa kurisha ariko hazoba umuntu atotora ku muryango wiwe kandi azotora hafi y'amapeso atanu cankane muri yo uko biri kose kugura ibuji kanaka zo kwatsa kuri ya rutari y'izahabu yo mu miliyoni ya w'amadorari ku bw'ivyaha vyiwe ngaho rero ico nico gipimo co gutunza uko niko bigenda mu bindi bihugu ico kintu kibitora vyose iryo shengero ritora ibintu vyose riyafise mu biganza vyaryo nta bindi kandi ryo ryo rifise amahera y'abayuda muri rya sezerano nk'uko Bibiliya yavuze bazotwara ico kintu cose niho rero aciki gikoko aho nyanga isezerano ryiwe agaca arikuraho akuraho amasigari y'urubyaro rwa wa mugore nk'uko hanyuma suka amazi avuye mu kanwa kiwatera intambara kandi hazoba hamarira n'amaborogo no kuryana isezame kandi umugeni ariko aritegurira ubukwe mu bwiza murabona kirya gihe nyene ntibihushe ntubihushe mugenzi mana imfashe ndashaka kuba hariya sindabico bintwara ndakeneye kuba hariya rero itegereze neza muri uyu mwanya ibi biriko biraba mbere gusa yuko ibi biba nako ku isi imana yasezeranye mu gihe izi ingorane zose z'amadini baharira ku bijanye n'ubutandukane bwabo ku byerekeye nemera zaba imana yasezeranye ko izoturungikira umuhanuzi w'ukuri w'ijambo ry'ukuri afise ubutumwa gusubira ku ijambo ry'imana ry'inkomo kandi ukwizera kwa batwitangiye imbere kwarurutse inkomezi zamwemuye hagati mu bantu hamwe n'inkomezi zizomutuza hejuru cyane y'ibi bintu no kumwinjiza ku mwanya umwe ego rya jambo nyene rigaragazwa rya Yesu Kristo yuko ari wa wundi ejo uno munsi no mu bihe bidashira ehe ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi kandi ibikorwa nkora namwe muzobikora nzobana namwe hasigaye igihe gito ntibabe bakimbona kuko bazokwishingira amadini babo yabo basanzara ariko umwe muzombona kuko nzoba kumwe namwe nzoba ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi igihe yavutse yuko uburake bwiwe buzogaragara nyuma y'iherezo ngivyo ewe mana irya farasi y'igitare ninde ntimuri impumyi murabona uwo ari we ni wa antikristo kandi yamu mbwe mu y'uruhendo yarabandanije ubuhanyuma iri njira yakoze kandi rero murabona imana igumibigarukana yerekana nk'umuntu agenda agana imbere y'ifarasi y'igitare n'umuheta atamwambi n'umuhumbyi nta nkomezi afise muvuga muti inkomezi z'ishengero zirihe bakora iki bavuga bati nitwebwe ishengero ry'inkomoko ishengero ry'inkomoko ryirukanye amadayimoni ryakijije abarwanyi kandi ryatsuye abapfuye ryabonye kwerekwa n'ibikindi kintu cyose uri riri hehe ubu murabona n'umuhumbyi umuheta atamwami uko nukuri ariko murabona igihe kristo aja inkota yava mu kanwa kiwe nk'umuravyo waragiye hanyuma uhonya abansi biwe wongera wirukana umugwanizi wanesha ikintu cyose kandi yaraje impuzu ziwe izijejeta amaraso no ku bibero vyiwe hari handitswe ngo ijambo ry'imana mina nguyu araje ingabo ziwe azava mu ijuru uyu yagendera ku ifarasi y'igitare yamye ku isi igihe cyose azohindura abe antikristo azokora ivyo kandi acika umuhanu umuhanuzi w'ibinyoma murabona yatanguye ari antikristo impemu rero yacitse umuhanuzi w'ibinyoma rero amaherezo umurwanizi aterewe hanze yihindura umubiri mu murwanizi intambuko zitatu ya mbere ni umurwanizi uhereye ku ntanga impemu y'umurwanizi hanyuma umuhanuzi w'ibinyoma umwigisha w'ikinyoma z'ibinyoma ikintu gikurikiraza nk'umurwanizi ubwiwe yambaye umubiri murabona nguyo rero kandi icyo gihe nyine uyo murwanizi yamunotse avuye mu ijuru akagerera mu mubiri w'umuntu mpemu yera aduga hejuru hanyuma akuguru akururuka mu bantu amina yo mana we n'igihe kimeze gute ejo mu ijoro imana ishaka n'agashashara ka kabiri muramukunda rero muravyitera nazimije gusibande rero ndaza kumviriza kuri ibyo ivyo murabizi murabona ariko ndavyizeye reka ndakubwira ikintu kinaka mwene data rero ndazi gusa kuko rimwe mu bugingo bwanje kuko imwe mu yera yangabishije kuri barya rirya dini ndashimiye cyane umwami imana ku ukunyereka bino bintu ndazi yuko ari ukuri ngivyo byahishuwe ngaha nyene nk'uyagendera ku ifarasi ibihe byose kandi rimwe na rimwe aza ngaha no kwigaragaza ubwiwe nk'utunganye kwa shobora murabona uyo niwe rero ntiduhendwa n'ibyo rero murafise amazi akanura muje kuri ibintu nk'ibyo hanyuma mukunde umwami n'umutima wanyu wose kandi mugumane nawe ego mugenze muve muri Babuloni ibintu bitatu byemejwe n'ijambo byeretswe ni foto byagaragajwe n'ibikorwa bya mwemu byemezwa yuko ari jambo reka ijambo rize kuri buri tuno dutambara mwami kiza abarwaye kiza umuntu arwaye ari ngaha mwami n'abarya bari hariya hanze bandika no guhamagara data kuri kino gihe hariho ukundi gukiza indwara koro ko kokoreka bunonyere kandi tugiye mu gikorane cyo gukiza indwara ariko mwami ni burya bugingo dukeneye gusa ko yoba ku rutonde mwami kandi bino bintu bitegerezwa kuza turasenga mana yukuza gufata ano majambo rero yavuzwe kandi uyagaragaze ko ari ukuri ku bantu bareke babibone mwami nagumye hamwe umwanya kandi urazi data rero ndasaba ngo byinshi byavuzwe ngo mwemu yera yobifata hanyuma abihishure mu mutima abariko barandika ibyanditswe se bo vyiga bariko baragira amabande canke bumviriza amabande se bo vyiga ntibashira insiguro yabo kuri rero ivyo rero ariko biga ijambo gusaba biduhe data mu izina rya Yesu ndabiguhereje byose kuri wewe no kubw'icubahiro cawe amina.
That which I was having to speak and I have anointed you with this night. I say truly the kingdom of God has come nigh unto thee this night, and what wilt thou do with it? I say I shall require of thee in that day, and I shall require that thou dost serve me henceforth closer than thou hast heretofore. I say unto thee, my people tonight, if thou ever expect and draw nigh unto me and to serve me, do it from this day henceforth, and thou shalt be true children of mine, the Almighty God.
Amina, yo urakoze. Yo nimba hariho umuntu umunaka ngaha atamuzi atazi imbabazi ziwe mu bikora ubu umviriza kurya kugabisha gutumbereye kw'inkomezi nimba mwiteze kwegera igihe kinaka bikora ubu kubw'iminsi igiye kukurikiriye ivyo curiki namba uko kwari ukumenwa kwa karya gashashara vyo curiki uwo yari wa mumarayika yarungiswe hariya mu gihe ko guturika hafi ye kwarakoze ko n'ubundi munsi igihe nari mpagaze hariya kandi vyabona bitatu vyari bihagaze hafi kandi narabibabwiye imbere yuko ngenda yuko hobaye ikintu giturika co ntwara mu birere kandi nadugijwe mu kirere n'abamarayika ndwe kandi nagiye ngana iburasirazuba ikintu nk'ico caranyiganyije bikomeye. Uko no kuri mwene data normal mwene data Fred Sotman mwebwe mwari muhagaze hamwe nanje gihe vyashikariya hejuri Tucson kandi ryarya nari nicaye hariya nkuri ibiramata ku mpuzu zanje neza na neza ico ryari ryari yere kwa ryuzuye kandi hari mu bumanuko bwa ubwa Tucson nimbi vyari kuri muduzi kiganza mwene data Fred mwene data normal ngaho rero muhaguruke kugira abantu bashobore kubona yuko ariho mwari muri icabona sinigeze numva ikintu nk'ico mu buzima bwanje kandi buno nyene ntibahitse umunsi wose nasavye Fred umunsi ukurikira ntazi binamusavye kugenda guhiga yagumye avuga ati bikore yari ariko yavuze yanyishuye hariya ati ntashaka kubikora ugiburasirazuba buno nyene nabo bamarayika ndwi guturika kwa mbere kwa karamenetse ego ni gute nimba aribyo turi mu gihe cya nyuma murabibona ndakunda mureke tumusenge ndakunda kuko niwe yankunze ubwa mbere mureke duhagarare hanyuma agura gakiza kanje. Kugiti Karuvariyo. Mureke tweze imitima yacu rero bene data uko twunamika imitwe yacu bashiki bacu navuze ndabakarira ariko nabikoze n'urukundo rw'Imana nabikoze kuko nabakunze kubijanye no kugira umushatsi muremure no kwambara bibereye no kwigenza neza nabikoze kubw'urukundo rw'Imana mureke tweze agatima nama kacu rero mugihe cy'umuti w'Imana ukuri ico ryose mu gitondo woba wacere urashobora kuja imbere bino bintu biriko biraza nk'ubu bene data cyo bari gi ikogwa cyanyuma cy'ubuhuza mwoba mwaravyiyumviriye ko rero sinzi ibyo ari byo simvuze ko ariko birariko ni gute nimba ariko biri ni gute nimba ariko biri ni gute kuri ibyo nta gucungurwa kuzoba kukihari bizoba birangiye ico gihe ndiyumvira yuko bitarashika ariko birashobora kuba ari byo ndamukunda nda Tweze mwami ndamukunda kuko niwe yankunze ubwa mbere kandi yaguza gakiza kanje kugiti ikaruvariyo Izina ry'umwami riheza gigwa Imana ishimwe ndakunda uko kwiyumva kuryoshe ntimwiyumva uko gusa mpemu yera nka hirya no hino yawe agenda hirya no hino yo ukuntu ari vyiza yo mwiyumvire akumba baziziwe ndamukunda ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere kandi yaguza gakiza kanje kugiti Karuvariyo ntuvyibagire mugenzi ntimuvyibagire mubijane muhira hamwe namwe mugumane navyo mubigumize ku musego wanyu ntimuvyibagire mugumane navyo Imana ibahezagira umwene data nevira umwungere wanyu